mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cyiherezo kugirwa abana b'Imana gace ka gatatu bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1960 mu gatondo i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Neville,
aramutse Shengero.
Turanezerewe cyane kugaruka kugira kandi
no kubaramutsa muri rya zina ryihagije ry'Umwami Yesu. Nitigiye ko mwagize imyinga rihambaye rya mashimwe yigiwe n'imihezagiro. Ndi ko ndaza muri iki gitondo nahuye n'umuhungu mutoya hariya kandi yampaye igishusho cy'umumarayika murinzi arinda abana babiri kandi sinari nzi ko yari uwa Dalton, umuhungu mutoya wa Dalton. Akandi ngaha araheze amayinga makeyi cyane, araheze nk'amayinga abiri. Hariho umubyeyi w'umukristo yarasabye amasengesho y'umukobwa wiwe w'umuyabagatari bwabe umukristo mu gihe yari ahagaze ku murongo wo gusengera abagwayi, kandi impumu yera yaravuze yavuze ati, ndaguhaye umwana wawe. None nguyu iki gitondo yarakijijwe kandi yarabatijwe mu izina ry'Umwami Yesu, yicaye aha imbere neza nk'uko impumu yera yavuze, kandi n'abandi bana bose bicaye mu micungararo. Ndazi ko umuryango wa Dalton unezerewe. Ndabona umupfasoni mutoya basengeye umwana wiwe ku buyingo uheze, biyumvira ko yari agiye gupfa. Ndabona ko akiri kumwe natwe iki gitondo. Turane binezererewe cyane ku mushiki wacu, biyumvira ko yari arwaye kunyunyuka kw'inyama, ariko siko byari bimeze. Rero turakenguruka cyane. Ndabona bagenzi bacu bose, ndibuka uyu muhungu ngaha yaje kundaba mu mubonano udasanzwe ishatoko igihe kimwe, nibaza ko yabyari ibyo. Twasangiye ibyo mu gitondo n'umukenyezi n'abana biwe, ndibaza ko cyanke wewe n'umukenyezi wawe n'abana. Yego yego, nabo Dalton ko ariko twese ndibagiye izina ryiwe. Rero nda ryita gusa chato kwego, mugenzi benshi mu bagenzi banje beza. Nere data Shari Cox na mushiki wacu Neringaha bambereye imuhira habiha kabiri, kandi nta kindi mwashobora kuba atari abana banje bwite. Ndi hariya niho mara umwanya wanje mu munini yanduhuka hariya, n'umuhigi mwiza wose w'inkezi muri Kentucky gihe ndi muri Indiana. Kandi rero Indiana na kandi Sharini, ndakubwiye ko nkumbuye biteye ubwoba. Ndashaka cyane kujya kuroba amafi manini manini cyangwa amafi y'ibibaba bimwe imbere y'uko ntangura kwinjira hariya. By'ukuri numva sinovyihanganira cyane. Mwene data Parnera Netavau Carolina ya Majepfo na mwene data yemwe, gusa ni benshi cyane batandukanye ngabavana atandukanye baje muri iki gitondo kutugendera. Murazi ntidufise abanywanyi na bamwe ngaha, dufise gusa ugufataniriza hamwe mu gihe amaraso ya Yesu Kristo mwana w'Imana twoze kugaritanya kose. Ubu dufise icigwa cy'igitangaza cy'ubwiza gusa, kandi turi n'imiburiburi. Ndazi ko ndakinezererewe, kandi ndazi ko mwese mukinezererewe namwe. Ntangura rimwe na rimwe ku murango kukivuga cyangwa kugisoma, mfata nk'imirongo ibiri maze ngasanga natanguye kwinjira mu byanditswe ubwo nyine, nsanga namaze guhera mu itangiriro gushika mu byashyiriwe Yohana ngo mbandanye. Kandi murazi nifuza gufata akanya aho byoshoboka twoshobora gufata igitabo cy'Abaheburayo no gufata gusa nka yemwe.
Take just like, well, when squirrel season comes in.
Iyi gihe cy'inkezi kigeze nka nyanka kitu nyandagaro, murazi no kubandanya gushika igihe cyo kujya mu kamazi buri joro gusa ku gitabo cy'Abaheburayo cyangwa igitabo cyo kuvayo. Ukuntu Imana kuvayo yakuye ihanga ryayo muri Egiputa ukuvayo. Ikigereranyo cyiza cyacu cyane twiteguriye kuvayo kwacu. Niyo ni kintu cyiza cyane cyanditswe cyose gifatiye hamwe gusa, kandi ni nkuru imwe niniya. Rero iki gitondo tu turacyari mu gitabo cya twari tugiye gufata ibice bitatu bya mbere by'igitabo cy'Abanyefeso, ikete rya Pawulo ku Banyefeso y'Efeso agerageza gushyira mu mwanya ishengero. kandi netse imbere yo kugitangura nifuza ko twofata nk'akanya k'iminota ibiri ko gusenga netse imbere yo kubiko tubikora yewe mwami Imana yacu tuje mu nyonga hawe ubuturi nk'abatabereye yamara turazi ko hari ikimazi cy'amaraso hari yakirindiriye kitwoza imyanda yose kandi kitugaragaza imbere ya Data tutagirizwa takosa
Not nothing that we could ever do to merit this, but because
that Jesus has done this for us, we bow humbly to His presence and His name. Asking you to send the Holy Spirit this morning on this. Mhe muyeriki gitondo hagati muri twebwe kandi mu gihe ntari umunyateolojia ashanke ntazi ukuntu ushiri ibyanditswe mu rutonde ariko nuzuye umunezero kandi ndashima kukumva mhe muyeri uko agenda muri jewe ese yo duhetsagirira twese hamwe mu gihe dusoma ijambo ryawe ryanditse ku buryo ryoshobora gucika ubugingo budashira kuri twebwe ubikore Data tubisabye mu izina rya Yesu no kubwa Yesu
Amen
ubu noshobora kuvuga ngaho ubwa mbere yuko igihe icyo ari cyo cyose noshobora kuvuga ikintu ikinaka coba kitanetsereye kidatonze neza rwose nkumbure kitari cyiza na gatoya ku nyigisho yanyu cyangwa ikintu kinaka mushobora kutemeranya nacyo ndizigiye ko mwe muyera azogitunganya neza kandi akiryoshe cyane gushika aho hatazoba ukubabara na gatoya urabona ibyo bizoba mu rukundo no gufatanya yuko ibyo nibyo ni uko bisigura kandi ibi byose byatangiye n'ubutumwa kubuyingu heze ndibaza ko byari ibyo kubuyingu heze mu gitondo nk'umwami yanswe hari uwo bamaze kuronka ibande nibaza ko yaba yaraonse kandi mushobora kuyaronka namba mu byifuza umwami yanswe ubu hasigaye iminsi mikeya gusa kandi tuzotangurira ku Imedertown muri Ohio dushaka ko abafisa akaruhuko kabo bose bagategerekanijwe muri icyo gihe bamenya neza ko bazoza gusanga hariya kuko twiteze kugira ibihe byiza byo gufatanya Imedertown muri Ohio umuhinga Sylvan niwe murongozi ndibaza w'inama kandi hazoba majoro atatu yabyo nzoba nigisha nk'umushyitsi mu gikorane mpuzamakungu w'ishengero ry'amadini yose kandi rero inyuma y'ibyo tuzobandanya n'igikorane cyacu ubwacu kuva icyo gihe twarabiteguye gushika ku igenekerezo rya 2012 ariko mu mwumvikano yuko twoshobora kubandanya no kuyinga yindi inyuma y'ibyo gusa bivana n'uko mwemu yera arongora dushaka twese kurongorwa na mwemu gusa icyo mwemu avuze gukora rero ugikore n'ingoga kandi twibuke mu gihe tugamburukira mwemi cyigwa gikomeye dushaka kwiga no kutigera twihuta murabona dufata umwanya wacu ugira ukwizera namba twasabye Imana ikintu icyo ari cyo cyose twibuke ko Imana yishyura amasengesho ibikora mu gihe cyayo mu buryo bwiza ifataniriza byose hamwe kutugirira neza kandi namba atari uko none dukora iki ngaho iki gitondo tuvuga iby'ubukristo kubera iki Imana nambi batari ijambo ryayo rero si ukuri rero dusanga turi abantu bagoye gusumba abandi mu bantu bose anezerewe cyane no kuba ngaha n'umutima wanjye wose hamwe na benshi ngaha bazi kwiriya ijambo ry'Imana ritihenda rero ijambo ryose ryabyo n'ukuri ijambo ryose ryabyo iryungane ryabyo ryose kandi hamwe n'ubuntu bw'Imana nagiriwe ibakwe ryo kubona igihugu tuzocamwo umunsi umwe ejo abantu ntibazi ibihe by'akabonge bizanana n'ubwo bwoko bw'ibango naragize akabonge by'ukuri kandi nabwiye umukenyezi wanje nti nifuza ko noshobora kubandanya. Yavuze ati niko kuvuga ibyo biri, navuze nti yo ntaho mfise ingorane n'ibindi. Kandi rero umengo ni nk'uko mwemugera yavuze tugerageze kubica iruhande, mbega mbega ugerageza kubihunga, murabona? Oya, niko navuze mparagarare neza, turabona bana byose, mpangane nabyo, murabona? Gusa murabona ni byiza cyane mu by'ukuri, ntabesha ndabivuga kuko nabyiboneye ko inyuma y'uko ubu buzima burangiye twinjira mu gihe gihugu kiri hejuru y'ibi kindi icyo ari cyo cyose umuntu uwo ari we wese yashobora kwiyumvira. Kandi nimba hari habashitsi, ndizera ko mutandasenga Imana yuko mutambona nk'umushikuzi. Ndashaka nimba hari ikintu icyo ari cyo cyose rero mbe umwizigigwa, nongere mvuge ukuri. None byomarira iki kuvuga ikintu cy'ikinyoma mu gihe hari ibintu byinshi hano by'ukuri? Twebwe kubera iki dutegerezwa kuvuga ikinyoma ku byerekeye ibyo? Murabona ni ukuri gusa. Kandi ntibitangaje, ndizera ko Pawulo yajyanywe mu ijuru rya gatatu, hanyuma acabona ibintu bitari bisabwa ko abivuga ko. Hanyuma umunsi umwe yavutse ati n'iby'iryijisho ritigeze kubona n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze byinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabiteguriye mu kigega bayikunda. Yo, tubaho gusa tubayeho mu kirundo cy'umwanda hano, nta kindi gusa ikirundo cy'iyarara cyuzuye umwotsi uva mu mucafu. Ibyo naho tutandujwe na byo ubwacu, tuba muri ibyaho umwotsi upfunduka uvuye mu biyigira by'ibyage. Kimbabaza cyane iyo ndaciyumviriye n'umwanda w'igisagara cya Geruriko urasha. Mwarigeze kuba muri hafi yacu, uwo munuko uteye ubwoba wanduye w'ibyotsi by'ubwoko bwose bw'umwanda, kandi murabihema maze bikabazanira ingaruka mbi mu mubiri. Ndibuka ntegerezwa kuja i New Albany hepfo munsi y'ibarabara ry'18 hariya ahahoze iyarara rya kera, kandi nategerezwa kwegeranya no gusoma ibiharuro byo mu makonteri. Kandi uwo munsi ugetse narawanka ibarabara ry'18 aho nategerezwa kuyicamwo hariya hepfo. Kubera naca mbe mu uwo munuko naho yamara hari hara mbaye imibyimba y'imbeba, imbwa n'ibindi byose murabizi, ibyo byose byapfunduka kandi umwotsi wabivamo. Rero ariko ibyo nibyo bigereranywa n'ubu buzima uko bishoboka, birako umwotsi bya bitanga umunuko uvuye ahantu hose nk'uko byari mu mvugo ya mpema. Ariko yo aho umuyaga uhuhuta kumuragaragaro, kandi ikintu cyose kirateye igomwe, maze amahoro, umunezero n'ubuzima budashira hakurya ya rwa ruzi. Ariko turi mu ntambara, rero ntituryame gusa, ntituryame gusa, maze tuvuge tuti reka tunyaruke tuje hariya, reka twege buri muntu wese dushobora kuzana ego. Kandi rero intumbero y'ibi byigwa ni ukumatisha inanga abamaze kujabuka muri icyo gihugu. Intumbero yo kwiga iki gicete cy'Abanyefeso ni ugushyira ishengero mu kibanza cyaryo aho riri neza na neza muri Kristo. N'ikigereranyo cy'isezerano rya kera n'igitabo cya Yosuwa, mu gihe Yosuwa yagaburira twarabibonye ku bugingo uhezaho. Yosuwa yategerezwa kugaburira igihugu umuntu wese, kandi yabikora mu guhumekerwa. Gute Mose yari gute? Ibitungurusumu, ibitunguru barasohoka maze abaha ahantu Imana yari yarasezeranye imyaka amajana n'inyuma yaho canke imyaka amajana n'imbere yaho, yuko yobajanye mu kibanza igihugu cyiza gitema amata n'ubuki. Hanyuma Mose nawe yarongoye Abisirayeli gushika muri icyo gihugu, ariko ntiyashoboye kubinjizamwo. Kandi Yesu ku bantu bamuhemu, ku bantu twarasezeraniwe mpemu yera kuva ku itanguriro, Yesu yaturongoreye gushika kuri iryo sezerano. Ariko He mujera yaraje nka Yosua kugira ngo afate kandi arongore yongere ayobore maze yegukire igihugu canke yegukira ishengero. Tubona rero by'umwihariko yuko mu rera haniho abantu bashobora kwiyumvira ko ndi umuntu mubi kandi niko ndagerageza kutitaho bene data. Si byo na gatoya, Imana niyo mucamanza wanje sikomeze. Murabona ndiko ngerageza kwerekana neza by'ukuri ikintu cy'ukuri. Murabona twahisemo abarongozi b'abantu, aho twohisemo kurongorwa abarongozi, kurongorwa na mwemu yera. Twashatse ko abantu batugaburira umugabane wacu hanyuma bakaturongora, bakaturongorera ku madini nk'ama metodista, abapatista, abapresbiteriyani, abaruteriyani, ishengero rya kristo, abapentekoti n'amadini atandukanye. N'ubwo ryoba ari idini ry'akarorero kandi dukurikira ibyo, ariko turi nta na hamwe muri Bibiliya hatubwira gukora ikintu nk'icyo. Nta gice na kimwe cy'ibyanditswe muri Bibiliya yose y'Imana aho yagize ishengero idini cyangwa aho yavuze ku byerekeye idini, nta na hamwe muri Bibiliya. Ariko byamye ari igihushane. Ndagomba gusa ko nk'ibintu byiza agomba ko tuba abantu batandukanye. Sinshaka kuvuga ko turi abantu bataye umutwe nk'uko tubyita. Nshaka kuvuga ko turi ihanga ryahamagariwe gusohoka. Yo, igihugu cyahezagiwe kera, igihugu cyahezagiwe kera kubaho ubuzima bw'inyankamuyagayo. Dukora twigenza ubwacu neza nk'uko Yosuwa akorera muri twebwe, kuko turi igikorwa cy'iminwe yiwe. Twaremewe muri Kristo Yesu gukora ibikorwa byiza. Ubu ku wa gatatu mu ijoro, benshi muri mwebwe ntibari ngaha ku wa gatatu mu ijoro, ariko twashitsemo ndibaza n'umurongo wa gatatu canke oya n'umurongo wa gatanu. Kuba abana b'Imana canke gushira abantu mu mwanya wabo, ukundi iyo Mana igerageza gushira mu mwanya ihanga ryayo. Kandi igihe Imana ishize mu mwanya umwe, rero iyo ishengero ryose rishaka kuba nk'uriya, baronka ubwoko bumwe bw'ibintu, bakora ibintu bimwe, duconzwe bitandukanye, dukozwe bitandukanye, dufise kamere zitandukanye, kandi twashizwe mu mwanya ugutandukanye, umwe wese n'igikorwa gitandukanye. Nkumbura umwe n'ubwoko butoya gusa bw'igikorwa, uwundi n'igikorwa cyagutse. Nibaza ko ari Dawidi cyangwa umwe mu bahanuzi ndibagiye, ubu yavuze ati nopfuma mbigikoropesho imbere y'inzu y'umwami aho kuba kugerera mu mahema hamwe n'ababisha. Ababisha, ubu tugiye guhagarara akanya gatoya gusa kukuba abana b'Imana umurongo wa gatanu, kuko dushaka kubandaniriza kuri ibyo uko dushoboye. Ari kubu twibukikigwa cyose n'icyo gushyira mu kibanza cyihariye. Ni bangahe babitahura? Reka ndabumve muvuge n'ijambo na rimwe: gushyira umubiri wa Yesu Kristo mu kibanza cyawo muri Kristo, aho mpemu yera aturongorera. Ibyo ubu turabitahura. Murabona dukudushira mu mwanya wacu. Igitabo cy'Abanyefeso gitegerezwa gukora ibyo. Kandi mwitegereze uyu mwigisha ahambaye Pawulo. Ikintu cya mbere akora ni ugushira kure icyiyumviro cyo kugwa. Gushira kuri icyiyumviro cyose cyo kuba umukristo ejo ndabivamo, hanyuma umunsi ukurikira Imana inshira ku iteka, maze umunsi ukurikira nkagaruka ubugira kandi. Ibyo ni ubuhumbyi. Rero ibi nini, iki gitabo nta cyanditswe ku bw'inyigisho y'ivugabutumwa, ubutumwa bw'abavugabutumwa. Ntibi ibi sindabikora ko kubibuga, ibi ndabizanira ishengero, kuko Pawulo yabyandikiye abera bahamagawe kandi babitswe kandi bujujwe, maze bashirwa ku ruhande, kandi bari muri mpemu yera, bamaze kuba mu gihugu cya Kanani. Agerageza kubabwira ikintu kintu cha mbere kuva mu cyumviro cyanyu ko mugiye kuzimira kandi mugiye gukora ibi kandi mufitiye ubwoba ibintu mugira ubwoba by'ikintu na kimwe kuko agerageza kubabwiraho muri uwo muri ukuntu muhagaze rero woshobora gukora ibintu bibi kandi igihe cyose ukoze ikintu icyo ari cyo cyose kibi uzokiriha yego mugenzi uzokwimbura icyo wabivye ariko ibyo ntaho bihuriye n'agakiza kawe iyo wabyawe na mwemu w'imana ufise ubugingo budashira kandi ntushobora gusubira gupfa nk'uko imana idashobora gupfa buri gice cy'imana uri umwana w'imana navutse ndi braname woshobora kumpirinda izina rinakirinda izina kanaka ariko ntibyombuza na gatoya ko nguma ndi braname navutse ndi braname nzokwama ndi braname noshobora guhota ishusho umunsi umwe nonyononywe na muhekenyi nkagira isanganya n'imodoka ikanjanjagura gushika honsa n'igikoko ariko nzokwama ndi braname kuki amaraso ya braname ari bwina muri jewe ibyo ni ukuri kandi mu gihe imana yakugize ubumwibuke sindiko ndabwira bari nyuma ya kristo ndiko ndabwira bari muri kristo mbega uca gute muri kristo na mpemu umwe urudome rukuru mepe ewe isigura muri mpemu umwe umwe twabatijwe twese mu mubiri umwe ni gute tutwinjira gute n'umubatizo w'amazi ukuntu nemeranya namwe ababatiste namwe ishengero rya kristo si n'umubatizo w'amazi nta buryo na bumwe mucete cya mbere cy'abikorinto 12 havuga hati muri mpemu umwe mpemu yera twinjizwa muri urya mubiri kandi turi mu mutekano gusa mu gihe uyu mubiri uri mu mutekano imana yarabisezeranye imana yoshobora gute kumucira urubanza ubugira kandi mu gihe yagiye ikaruvariyo kuduka igorogota yarakubiswe yarajanjaguwe ntiyashobora gukiza indwara yoshobora kuvuga ijambo rimwe bigoranye kubera iki yari afise ibyaha by'isi kuri we atari ukubera yari umunyabyaha ariko yabaye icaha kubera jewe na wewe ibyaha byose byo ku isi kuva kuri adamu gushika kukuza kwiwe byari ku bitugu byiwe kandi imana ntiyari kwirahana umwana wayo yari kwirahana icyaha murabona ukuntu byari bibabaje yari ko arakora umutemere wo guhongera ko yari ko arashiraho impongano yari ko arashiraho inzira yo guhunga kuri abo b'imana mu kumenya byose mbere yemeye ko boje tugiye kubishikira mu minota mike ubu rero igihe muri mpemu umwe mwabatijwe muri urya mubiri umubiri umwe nawo ni kristo kandi turi mu mutekano ibihe byose mu bisanzwe ngiki kiboneka nko gukora ikintu kidasanzwe cyane cyane koko koko bizera umunyateolojiya w'umudagi bizera ko bafise ko bategerezwa gukora ikintu kanaka ko bategerezwa kugira ikintu cyiza bihariye gukora ikintu kanaka gushirwa hamwe na bose ni gute mbega bishoboka kuba bibiri icyarimwe ni kubwo buntu cyane ibikorwa ntibishobora kuba kubw'ikintu kimwe ni kubw'ibintu ibintu bibiri bitandukanye bitegerezwa kubwa kubw'ikintu kimwe ni jewe yo jewe sinshobora kubona ikindi kintu atari ubuntu bw'imana nkotswe gutyo namye nizera ubuntu jewe ndi ubuntu aho nariho hose nta kindi jewe nubwo ubuzima bwanje igihe nari umuhungu mutoya nta kindi kintu nashobora kubona atari ubuntu bavuga bati jewe njoni numfashe nanje nzogufasha rero nimvuga itabereye ariko jewe ntacyo bintwaye mumfashe cyane ntimutomfasha namba mukeneye gufashwa nzobafasha uko biri kose murabona ubuntego mugenzi murabona ubuntu bukora kubw'urukundo nimwakenera ikintu nubwo jewe atana kimwe muba mwarigeze kunkorera kandi jewe atana kimwe duhuriye ko namwebwe nimwaba mugikeneye nzogikora uko biri kose ubuntu akubera muzoba mugikeneye nari nkeneye agakiza nta kintu cyari gihari cyoshobora kundokora nta na kimwe chimwe cyare yari no shobora kwerekereza ko sinari no shoboye no kuyikiza namba ariko nari nkene yagakiza kubera ko nari nzinize imana kandi imana yarungitse umwana wayo mu mubirusa nuwica kugira ngo ababazwe mu gishingo canje kandi naciye ncungurwa nacungwe n'ubuntu gusa nta na kimwe by'ukuri nari gushobora gukora canke mwebwe gushobora kugira ngo mwicungure kandi abo yamenyekera kuva kera imbere y'itanguriro ry'Yesu twarabivuze ko kuwa gatatu heze twarabonye imana muri Ela Elohim kandi twarerekanye ko ari uwibesheje hariko muri we harimo kuba umubyeyi muri we harimo ibimugize bitandukanye nk'akarore ko bumukiza kuba ukiza indwara ibi byose byari mu mana kandi imana yari uwibeshejeho ariko nubwo yari umukiza akaba ntiyari afise umumarayika n'umwe yari ntiyari afise ikintu na kimwe nta kintu na kimwe cyari gihari kiretse wenyine ubwiwe yari uwibeshejeho nta kintu na kimwe cyibesheje kiretse imana ariko ko yari imana hategerezwa kuba ikintu kinaka cyo yisenga kuko yarakunda gusengwa hanyuma kubaho kwiwe kwaremwe imyivyaremwe kugira bimusenga rero gatoya reka tubivuge ko gatoya ubu ntituja kwinjira mu kindi cyari cyo cyose ariko muzokironka kuri bande ariko kubera ko yari imana yaremye abamarayika mazarema abamarayika bo kumusenga kandi abamarayika baracamusenga yemwe abamarayika bahagaze mu nyonga z'imana bafise gatandatu amababa babiri amababa atandatu bashira abiri mu maso haba abiri ku birenge byabo maze bakagurukisha abiri mu nyonga hiwe basemerera murango nijoro bati uweruweruweru mwamenye n'ingabo uko niko ibyanditswe bivuga baramusenga rero yamenye ikintu cyo kumusenga yaremye ikintu cyo kumusenga kandi muri we harimo icyubahiro cyo kuba umucunguzi ni gute kimwe muri ibyo biremwa igice gico gihe hatari icyaha cyangwa ibyiyumviro by'icyaha ni gute kimwe muri byo cyashobora kuzimira ntibyari gushoboka nuko hategerezwa kubyigwa ikintu kinaka kugira kizimire kugira abe umucunguzi muri we hari umukiza indwara muri zera ko ari umucunguzi muri zera ko ari umukiza indwara ariko ni gute iyo haba ata kintu cyo kumucungura cyangwa gukiza indwara murabona hategerezwa kuba ikintu kinaka kigizwe uko rero ubu ntiyigeze abikora muri ubwo buryo ariko yashyizeho umuntu yidegembya kugira yitorere namba uhisemo iki abaho utoye kirya urapfa kandi umuntu wese aza muri ino si agirwa uko imana kubwo kumenya ibintu mbere kwayo yamenye uwari gukora ibintu utari kubikora namba imana iri ikibazo cyabajijwe ejo hahise n'umunyatheolojiya akimbaza yari mu bikorane cyane yumviriza ibandi yavuze ati ikibazo kimwe yavuze ati none imana ibera hose icyarimwe none yavuze ati ishobora kuba ahantu hose navuze ntibera hose icyarimwe mu buryo ijambo rivugwa mu mwanya umwe ntishobora kuba ikiremwa hanyuma ibere hose icyarimwe namba ibera hose icyarimwe ni kuki woyisenga wosenga mpemu yera namba abera hose icyarimwe yuzuye ahantu hose mu mfuruka yose umugaga karema ngingo kose umugozi ikintu cyose kiriho navuze ni kuki yarondeye mose namba ibera hose icyarimwe ku mpera ni kuki yirutse pfo na ruguru mu itongo rya edene aboroga ati adamu adamu uri hehe namba abera hose icyarimwe abera hose icyarimwe kuko azi ikintu cyose azi ikintu cyose kuko ntagira intanguriro n'iherezo akuba atagira intanguriro n'iherezo bimugira ubera hose icyarimwe akubera hose icyarimwe rero ntagira intanguriro n'iherezo rero yicaye mu ijuru yicaye mu kibanza kinaka kuko we ari kiremwa ariko kuba intanguriro n'iherezo itagira intanguriro n'iherezo izi byose imenya buri kintu cyose agatugu agatuku kose gakubise urugoye izi buri ruyuki rwose aho ruja mu kimamara rurondera ubuki bwarwo iziburi inyoni yose iri mu giti iziburi iciyumviro cyose kiri mu mutwe wawe kuko itagira itanguriro n'iherezo kandi izi byose ni ukuvuga yose uko utagira itanguriro n'iherezo gusa izi byose iziburi ikintu cyose ariko nikiriho imana nikiriho kandi ni muri icyo kiriho hatangura kuvamwo ibi kandi cyaha narabivuze ryajo ricaha si caremwe nta caremwe kiriho katari ugutunga imana yaremye ibintu byose ari byiza icyaha si cyaremwe bavuga bati yemwe icyo ni cyaremwe by'ukuri ni icyaha amwara byumvise wari kuko no kwihenda icyaha hariho umuremyi umwe gusa uwo ni imana imana ntiyashobora kurema icyaha kuko irera kandi nta kintu kiri muri yo cyo kukirema icyaha nukononekara si ukurema ariko nukononekara ubusambanyi ni igikorwa kigororotse cyononwe ikinyoma nukuri kuvuzwe nabi icyaha cyose n'ubugororotsi bwononwe kubw'ibyo rero imana iri ngaho yamaze kwigaragaza ubwayo ko ari imana yamaze kwigaragaza ubwayo nk'umukiza abantu bari barazimiye mazira barokora yamaze kwigaragaza ubwayo nk'umukiza indwara ibyo abantu bavuga ko ibi ntacyo bihindura kandi yo ni uko biri kose yayindi nyene n'ukiza indwara n'umukiza n'imana ihoraho kandi ifise intumbero kandi intumbero yayo yari mu itanguriro kurema ibiremwa byo kuyikunda bikanayisenga kandi yaremwe ibirema maze ibiremwa biragwa hanyuma rero imana mu kutagira itanguriro n'iherezo yetereje amaso ku rukurikirane rw'ibihe maze ibona buri muntu wese yokijijwe umuntu wese yari ibitsi kubwo kumenya ibintu imbere y'igihe kubw'ibyo nambayo kubwo kumenya ibintu imbere y'igihe yari izi uwokijijwe n'utokijijwe yashobora gutoranya rero rya jambo si ijambo ribi cyane uko biri kose sibyo yashobora gutorana kuko yamenye uwokijijwe n'ubutokijijwe kubw'ibyo mu ntumbero yo gufata bocakira yategerezwa gushyiraho impongano y'ibyaha byabo yo namba tubishobora dushaka kubishikako ku mirongo mike y'igusa hepfo yawe yadutoranirije ubugingo budashiritse yuko abo bohebye ibintu byose kandi atakwitaho ukuntu byobaye bisa nk'aho atacyo bivuze ku bana b'isi atacyo byobabwiye na kimwe kuko ari abana b'imana kuko yarabahamagaye yarabahamagaye kandi yarungitse Yesu kugira ngo amaraso yiwe ashobore kuba impongano y'amaraso kugira ngo itange impongano cyangwa ukwemerwa cyangwa ukweza igikorwa cy'ukweza cyo kwama atari umwanya umwe gusa mu mubyuru ariko yamaha ibihe byose adusengera ngo umukristo agume yejejwe ku murango no mu ijoro hari amaraso ya Yesu Kristo atuma umuntu ye yemerwa ku musaraba hariya ku munyonga h'Imana twoza ubudasiba ku murango no mu ijoro adukura ku icyaha cyose kandi ducungiwe muri yo mu mutekano ducungiwemo gute na mpemu yera mu maraso y'umwami Yesu kandi dutekane uwumva amajambo yanjye kandi akizera uwantumye afise ubugingo budashira kandi ntazoja mu rukinja ariko abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo nta gucirwa urubanza ukundi umukristo ntiyigera ajya mu rukinja kristo yarugiyemo kubwiwe umushingwamanza wanjye yahagaze mu kibanza cyanjye yaburanye urubanza rwanjye yuko ataco narinzi yabwiye data yuko ntari imbereye yuko ataco narinzi ariko yarankunze maze afata ikibanza cyanjye kandi aburana urubanza rwanjye none uyu munsi ndidegembya ego mugenzi kandi ashesha amaraso yiwe kugira ngo ayatange kwishikanwa kubw'icyaha byacu muribuka ku wa gatatu heze nta mukristo umukristo akora icyaha ariko umunyabyaha ntashobora gukora icyaha umunyabyaha ntakora icyaha kuko ari umunyabyaha n'umunyabyaha nyine ku ntango kandi nibyo gusa ngaha afata inyuma y'iki gitabo harirabura hirabura ukungana gute cyose kirirabura nta hantu hera hakiriho na gatoya kirirabura muvuga mutukunganu kungaho ya sivyo cyose kirirabura kirirabura hose uko niko munyabyaha ameze yaraciriwe ko iteka kuzuva ku itanguriro rero muvuga muti ni gutama asambanye ni gute afashe umugore munaka ku nguvu ni gute akinya kamari ni gute arashe umuntu munaka ibyo ntibiturabe ibyo ntibituraba dufise amategeko ngayo kubyitwaririka ntiturabahindura ibintu turabavuga butumwa b'ubutumwa bwiza ntitumucira ku iteka kubw'ibyo yakoze nimutucira kwiteka kubwo gusambana tumucira kwiteka kuko ari umunyabyaha namba ari umukristo niyo bikoze nibyo namba yarahindutse ntazokora ibyo ariko kuko ari umunyabyaha nicyo kimutuma akora ibyo aho niho bikubitira hasi by'abanyamategeko ba babishimikira ko ego mugenzi mwene data reka ndakubarire suku bw'ibikorwa ariko kubw'ubuntu niho dukizwa kandi kubwo kwizera ego mugenzi rero sinja gucira ku iteka bene data b'abanyamategeko ni bene data kandi bazoba hariya nyene nka kurya abandi bose bazoba hariya kuko imana yashiriyeho kera ishengero ryayo kuba hariya ariko ikiriho gusa muguma mutandukanya abantu gusa ku buryo batamenya ibyo bakora uyu munsi turaja nkumbure namba jewe bareke gusa bamenye muge bafise inzara y'ibyisi ntibari hariya uhereye ubwa mbere sindi umwizigirwa ku mugore wanje kuko nibaza yuko yotandukana nanje ndumwizigirwa ku mugore wanje kuko ndamukunda n'imigenzo yemewe n'amategeko twafashe kuko dukunda n'ubwa mbere imbere yuko bikoreka byategerezwa kuba urukundo ndamukunda naho nzi yuko ndamutse nkoze ikintu kibi yomparira nawe biri uko sinobikora uko biri kose ndamukunda niko biri muri kristo namba jewe mfise imyaka 50 namba nzobaho ngo nshikane imyaka 90 canke ijana mfise iyindi myaka 50 yo kuvuga ubutumwa kandi sinigera mvuga ubutumwa na rimwe nkamanuka nkicara ku ruzi narakijijwe uko biri kose imana yarandokoye kubw'ubuntu bwayo bitavuye ku kintu na kimwe noshobora kwigera nkora nakoze cyangwa ikindi kintu na kimwe mvuga ubutumwa kuko ndamukunda kandi ndakunda abantu biwe kandi icyo nicyo gituma nzi yuko navuye mu rupfu njya mu bugingo kuko ndabakunda kandi ndabarondera ibyo baba barimo uko bimeze kose ndabarondera uko biri kose gena mubarondera uko biri kose mubakwega uko biri kose namba abakozi b'imana bamwe batabyemera n'abandi batabyemera n'amadini atabyemera ibyo ntibizompagarika hari ikintu kinaka ntibyamuhagaritse yace neza hagati y'ukutizera kandi ntibyamuhagaritse yarabandanije uko byari kose ibyo nibyo dukora turasohotse maze tukabaronka tukabafata uko biri kose ntacyo bitwaye rambura ukuboko bafate bagumye n'ubushobozi bwanyu bwose ntimunsa baribo barokore ibyo ni ukubera urukundo atari uko ntegerezwa ariko kuko nkunda kuko mukunda muvuga muti notegerezwa gutunganya ibintu urya mugore ariko ndakubwira ubunyene nibaza yuko ari uko nja ku rusengero notegerezwe kuja kubitunganya woye ari uwo kwitunganya ubwa mbere murabona namba udafise urukundo rw'imana mu mutima we ikindi kintu kikubwira yuko uri mu ikosa rero ugende kubitunganya n'imana hanyuma uzobitunganya n'umubanyi wawe yesu yigishije icyo kintu nyene yavuze ati nimba muje kuri arutari kandi hari mwibuke haba hakaba icyo mudahuriza ko n'umubanyi wawe cyangwa mwene so genda ukitunganye nawe ubwa mbere rero ubu mu bihe bitegerezwa kuza twari dufise kuwa gatandatu mu ijoro ukugaragazwa turabitahura ubugira kandi kino gitondo mu ukugaragazwa kw'abana b'imana mu yandi majambo imana irarindiriye kandi rero ku iherezo ry'ibihe igihe twese tuzohagarara imbere yiwe abamarayika ntibigeze batakara bazimira ntibazomenya ukuntu bazonezerwa imihezagiro nk'uko tuzonezerwa ntibigeze bazimira ariko ndazi icyo navuyemo ndazi urutare nakuwemwo nk'umunyabyaha murazaho mwakuwe igihe tutorwa rero dushobora guhagarara imbere y'imana yo mbega uzoba umunsi umeze gute kugirwa abana b'imana gushyirwa mu kibanza cyacu b'imana iri kwirakora ibi kandi ubu nimba nshobora kubashyikiriza ibi rero turatangura ubunyene ku gice cya gatanu nshaka gusoma ibi kuko yagabiye kera ko duheshwa na yesu kirisito gucika abana bayo ku bwayo nuko nkuyabigombye bikayihimbara
pleasure to do his
will. Byashimishije Imana gukora ubugombe bwayo. Gushira abana bayo mu kibanza cyayo. Aba ubu ariko arakora iki? Ushira ishengero ryiwe mu kibanza cyaryo. Ubwa mbere ariko arahamagara ishengero ryayo. Methodiste, Presbyter, Luteri, Baptiste, ibahamagara. Rero yakoze iki? Yarungitse mpemu yera kandi yabahaye umubatizo wa mpemu yera. Ndashaka mwebwe abapentekote gukura ibi mu mitima yanyu. Pentekote si dini. Pentekote ni ikintu kinaka waciyemo. Ni mpemu yera. Si dini. Ntiwari gushobora gushinga idini kuri mpemu yera. Ntiyo byihanganira. Ubu mufise idini mwituku ariko mpemu yera arabasohokamwo hanyuma akabareka mwicaraho muri. Kandi abandanya agenda murabona Pentekoti si idini. Pentekoti n'ikintu waciyemwo. Kandi rero Imana yahaye abana bayo ukuvuka bushasha kubwo umubatizo wa mpemu yera. Bamwegereye bamaze kwiyeza bonyene muri Nazarayo Pilgrim Holiness. Rero azana mu bintu, araza mu bintu bya Pentekoti kanca nk'umubatizo wa mpemu yera ugushumbushwa kw'ingabire. Babandanije bavuga mu ndimi zo no gusobanura kandi bahawe ingabire zo kuzikiza abagwaye n'ibitangaza n'ibimenyetso. N'utwumiza byatanguye kubakurikira. Ubu ni abana n'abana b'Imana bashyizwe mu kibanza cyabo muri Kristo. Bacika abana kubw'ukuvuka. Kandi ukuvuka ubu gushasha no gukizwa kwako ni mpemu yera. Ntushobora kwakira Yesu kiretse uroze mpemu yera. Uko niko ibyanditswe bivuga. Yesu yabwiye Petero batuwari wese soma icyanditswe cyose. Yari yatsindanishirizwe kubwo kwizera umwami Yesu. Acika umwigisha intumwa. Yesu yamuhaye imfunguzo z'ubwami. Kandi Yohana 17:17 yarabejeje, yabahaye inkomezi, yarabasohoye. Birukanye amadayimoni n'ibindi, yarabejeje beze Data abiciyemo kuri wewe ijambo ryawe n'ukuri. Ndiyejeje ubwanje ku bwabo. Ayo niyo majambo aryoshye cyane nigeze kumva. Data ndiye niyeza ku bwabo. Murazi ko yari afise uburenganzira bwo kugira inzu. Yari umuntu. Murazi igituma yari afise uburenganzira bwo kugira umugore. Yari umugabo. Yari afise uburenganzira kuri ibyo bintu byose. Ariko we yavuze ati, Data niyeza ku bwanje ku bwabo. Niyeza ku bwabo. Navuganye n'umuvugabutumwe mutoye ejo. Ndaza kwigisha kubwiwe mu majoro makeyi ngaha ruguru ku ibarabara rikuru. Kandi naramubajije ku bijyanye n'ikintu kinaka. Yavuze ati, ego mwene Data Branham. Ariko benshi cyane mu bantu banje ntibizera ibyo. Navuze nti benshi muri bo n'abanyamategeko 70. Ego mwene Data ntiyizera ibyo. Ariko yavuze ati, ku bwabo yo nashaka kumuhobera mu izosi ryiwe ku bwabo. Urabona ndi niyeza ku bwabo. Yo Yesu yari yamenyereje abagabo 12 kugira ngo biciye muri abo 12 bashobore gutwara ubutumwa bwiza ku isi yose. Kandi yavuze ati, ku bwabo niyeza ku bwabo. Niwiyeze kubw'umubanyi wawe, kubw'uwundi muntu munaka. Ntimukagire umwitegembyo wanyu igitwikiro, niko Pawulo yavuze. Ariko nimwiyeze, mwiyeze neza mu kibano nk'uko wizera nyakuri ategerezwa kwitwara. Reka imigenderanire yanyu ibe namba muhuye n'umwazi wanyu. Nimwiyeze kubwiwe atakumenya icyo mwokora. Ubu nimutanga ikibanza cy'umuhungu. Ikintu cya mbere nyuma y'uko umuhungu aza yari umuhungu, ariko rero twabonye ko inyifato yiwe ariyo yamugize ugucika umwana w'Imana namba yaritwaye neza canke atitwaye neza kandi ni pende ko tubuni munye mmerere ndabereke ko pende ko tari dini ni bangahe baba batiste bari ngabe igeze kuba aba batiste kandi baronse mwemu yera turabe ibi abigenza ingene turabe ingene bigenza murabona ni bangahe ba metodiste bari ngaha baronse mwemu yera duzi ibiganza byanyu ni bangahe ba nazarayo bari ngaha baronse mwemu yera duzi ibiganza byanyu aba presbiteriyani baronse mwemu yera murabona aba ruteriyani yandi madini atigeze na rimwe aba muri pentekoti yibera mu madini yandi madini yaronse mwemu yera turabe ibiganza byanyu murabe rero pentekoti si dini ni byabaye ubu Imana yabinjije mu mubiri wa Kristo ubu akora iki mumaze kwigaragaza mwiyejeje no kwitwara neza numvise mwemu yera udafatiye ku byisivuga ngiye kukorera aha cyane murabona kubera sinshaka kuba babaza ndabasabye ntimukore mu by'ukuri murabona ntimwiyumvire ntimwiyumvire rwose kondi nshaka kuvuga sinshaka kuba ibinduhisha ni ugufata abantu maze nkabigisha ukuri narungikanywe hanyuma bagahindukira bagasubira inyuma maze bakabandanya bakora ikihe cya kintu nyine bakavuga ko bafise mpemu yera ibyo bigomba ko kubonona gusa murabona ni ikihe kibazo basubira neza kuri cya kintu nyine cyo kimwe n'abana ba Isirayeli bashaka umwami rero uno mwami azobaganza kandi abakoresha cyo kimwe n'abamori n'abamareki hamwe n'abafilisitiya murazi bapfaso niko ari ibibi kwambara amapataro mwari mubizi ko ari bibi gukata umushatsi wanyu murazi ko ari bibi mwabagabo iyo mubandanya munywa itabi no gukora uko mukora murazi ko uri wewe kutaba umugabo w'inzu yawe umukenyezi wawe yoshavura gato yimaze akagusohora hanze y'umuryango hanyuma ukavuga uti ego wiyumve amahoro mukunzi nzogaruka mukanya mwari muzi ni gute mwokorera inzu y'imana mu gihe mudashobora kuganza inzu yanyu ibyo nibyo neza na neza mushikanje urazi yuko umugabo wawe atari umugabo wawe gusa ariko ari umutwe wawe umutware wawe Imana niko yavuze kubera ko umugabo atari we yahenzwe n'umugore yahenzwe namwe bavuga butumwa muzobandanya mugira abagore abarongozi n'abavuga butumwa mu mashengero yanyu munsi ko ijambo ry'Imana ribicira ku iteka mubandanya mukoresha izina rya data mwana na mwemu yera mu kubatiza mu gihe atacanditswe na kimwe muri bibiliya kibivuga ndashaka ko umusenyeri mukuru cyangwa uwundi muntu wari we wese anyerekaho umuntu wese muri bibiliya yigeze kubatizwa mu izina rya data mwana na mwemu yera ndashaka umuntu anyereka umuntu wese yabatijwe mu buryo indi buryo atari mu izina rya Yesu ariko aba Yohana ntibari babatijwe bari babatijwe bizera ko ari mukuza ariko ntibari bazi uwo ari we ariko bakimara kumenya ko bategerezwa gusubira kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo ndashaka ko hagira umuntu narasabye amashengero y'Imana abandi bavuga butumwa babatiza presbiteriyani n'abandi ntibazobikora ntibazobivuga ko ndashaka kubona ibyanditswe none rero ndi umushikuzi none rero ndi umusazi narataye umutwe ndi umusazi gusa kubera ko ngerageza kubabwira ukuri rero ubwo ni ubwizigirwa bene data namba umuntu by'ukuri yitangiye Imana yitanze bihagije kugeza ku rugerezo rwo hejuru we uri washyizwe ku ruhande uri kiremwa gitandukanye kuko abatoranijwe ari benshi kuko abahamagawe ni menshi abatoranijwe bakaba bakeya yego abatowe ni benshi wararonze umuhamagaro mu mutima wawe yego ndizera ko Imana inkunda ndizera ko ibikora gukora ariko mwene data ibyo nzotimira cyane nk'abandi bose kuko bazoba bari hari icyo gihe bavuga bati mwami mwami twazenda amadayimoni nzwi mu izina ryawe twakoze ibintu byose mu izina ryawe twaragirishije ibikorane byo gukiza indwara twarigishije ubutumwa bwiza twarirukanye amadayimoni kandi Yesu yavutse ati mpfiraho mwankora bizira mwe sinigeze ndabamenya n'ukora ubugombe bwa data gusa kubera ko abantu badashobora kubibona rero ndazi ko bibababaza kandi sinshaka ko bibababaza sinifuza ko biba uko ariko mwene data ndindi ni kuri jewe bisa n'uko turi mu gihe cy'iherezi Imana iri kwira bagira abana bayi bashira ahantu habo mu icengero mu mubiri wa Kristo wiwe rero ntiyazoba hari abantu benshi abazobahashira abazoshika hariya ngiye kubibabwira uhereye ku ntango mvuga mti yomwe yemwe hazoba ari insinzi ry'abantu ariko yari afise imyaka 5600 yo kuba akwega ngo basohoke mwibuke izuka riraza hamwe tukamugwanana tukazamuranwa nabo bake muri bo gusa murabona murondera agakiza kanyu n'ingoga mwisuzume hanyuma murabe ikitagenda neza murabona murabona gusa gusa ikitagenda neza ndaziko bitorosha ariko mwene data n'ukuri n'ukuri kw'Imana kugigwa abana b'Imana twotegerejwe kugira ishaka ryinshi ku bintu by'Imana twotegerejwe gutiyetera tuje imbere ijoro n'umurango nta na kimwe cyotegerejwe kutuzibira kandi twotegerejwe kuba abana beza gose kandi bashimishije gose kandi bafise umutima mwiza gose kandi bameze nka Kristo gose mu buzima bwacu n'ubuzima bwa buri munsi Yesu yavuze ati nimwitegereze amashugwe ingena kura ntiyirigwa aratama ntajishe impuzu ariko ndababwira na Salomo mu bwiza bwiwe bwose ntiyarashajije nka rimwe muri yo Salomo yarafise amakanza ashajijwe n'ihariri n'umubariro n'irinda ariko ntibya sibyo yari kwaravuga kugira ishurwe rikure ritegerezwa gukora umutaga n'ijoro ni kubera iki ushaka kugaruka ku mpera y'umurango kumpera y'umurongo namba bagororotsi barokoka bakizwa bigoranye nihehe umunyabyawe utizera n'ubutuba Imana umuntu yumva ijambo akanka kurigenderamo rero tugiye gukora iki murabona ubuko ibi ni rero iri ni shengero ryacu ngira dufise abashitsi nk'abane canke batanu hagati yacu ariko iri ni shengero ndabigisha ibi bica mu mabande ndifuza yuko abantu bumviriza amabande mwibuke ibi ni iby'ishengero ryanje hariya mu bantu bo hanze ngerageza kuba mushinga ntaye bihagije ndababwira ibyo kugerageza kugumaho abashobora kugenda uhenda hende ibyiyumviro byabo bitoya byama atavyibusha ariko ivyo hageze kwigisha ukuri reka tukwigije kugigwa abana b'Imana gushigwa mu kibanza cyabo bari hehe munyerekaho bari Imana ihamagara abana bayi bashira mu ruhu ahande mu kubagaragaza ntibategerezwa kuvuga ijambo na rimwe ku bibyerekeye murabona ikintu cyakoretse ashira umuhungu we mu kibanza ciwe imushira ku rutonde neza na neza gusa n'ibintu bimwe afise ububasha bw'ikiremwa ijambo ryiwe rifise ububasha nk'ubwo mu marayika mukuru kurusha umuhungu yagize umwana w'Imana ashigwa mu kibanza cyo hejuru ashigwa hariya yahinduye impuzu ziwe ahindura amabara yiwe se yagize urubanza yavuga ati uyu n'umuhungu wanje akumva ubu ni n'umutware ni waganza ni we ragi ryanje ryose ibyo mfise byose bikomoka kuri we nibyo rero twoshobora kugaruka kuri umwe ela Elohim murabona aho ari uwibeshejeho kandi tukagaruka duciye kuri Yehova yakoze ibintu kinaka binaka yahaye umuntu kuganza turindi niki akugaragara isi rikwira nihareka tubije ko tubisome ni byiza batoranijwe kugirwa abana b'Imana nawe ubwiwe nk'uko avyifuza kubw'amashimwe y'icubahiro n'ubuntu bwiwe ubuntu bwiwe niki hari imbere igihe atari data ubuntu bwiwe n'urukundo rwiwe byamugira umwana bwiwe kugira ngo udotoranywe mu gucika abana b'Imana kubwa amashimwe y'ubuntu bwiwe murabona aho yatumye twemerwa n'umuntu mukundwa ari we Kristo yatugize abemerwa gute nawe tuja muri we gute na mwemu umwe twese twabatijwe muri we umviriza muri we dufise gucungurwa biciye mu mumara soji iwe ukubabari kwa kwi ze ye a he a kwi byaha ushobora gute kwigisha kugutoranywa kubijanye n'Imana ishira ibintu imbere y'igihe kongera igashira mukibanza hatari impongano yica ahantu hanaka kuki biriho ku buri munsi ukora ikosa buri munsi ukora ikintu kibi ariko namba wavutse ubwa kabiri umugabo cyangwa umugore ukimara gukora iryo kosa Imana iba izi yuko ubyicuza wohagarara imbere ya umukuru w'igihugu Roosevelt cyangwa ubundi wari we wese ukavuga uti ndi mwikosa Imana imparire ku bw'iki kintu kuki kandi aho ni hamaraso y'impongano murabona yuko ari ibyaha umunyabyaha n'umunyabyana ibya ari kwishengero rikora ibya rikora ibitari byo rigira icyumviro kibukubona ibintu nabi rikora makosa riba ridanda bagirana nk'umwana muto yagenda agenda agerageza kwinyenga ingena agenda ntaramenyanye n'ukuntu agenda neza kuko aragahungu gato yariko dufise ukuboko kukuramvuye kuri twebwe namba tu aradufata akatugumiza hamwe akavuga ati yakora iyi ntambwe uko mwana ntadufata ngo adukubite kuko twakoze ikosa ntadukubita mu byo kuko turiko turagerageza kugenda adukunda nka kurya dukunda abana bacu umubyeyi nyakuri nyakuri ntiyohana umwana we wigiye ariko agerageza kugenda aramutse aguye hasi aramuhereza neza ukuboko kunini yagwa inkomeri akamuhagurutsa akamufata no ku maboko yombi avuga ati uku niko bigenda mwana genda nk'uku uko niko Imana ikora ishengero ryayo iraruna mamaze ika mufata mu kuboko kwa ikamuduza maze ikavuga iti genda ku mwana nganga nono ntubivuge kurya bivuguku ubusi ndatwe ishingano iki shengero rivuga iki kivuga icyo kiriya kivuga wewe uvuga gutya gutya ibi nibyo namba amajambo yanje apfigisha ugumane nayo neza ugendane nayo ugumana nayo ntiwite hivyo abandi bose bavuga gumana nayo genda gutya ubu nibwo buryo bwo gutera intambuko zawe ibyabyacu impongano y'urukundo ku byabyacu cyane ntitwogize na rimwe amahigwe uko ukuntu twoshoboye gusa kwizigira kuri ayo majambo bijyanye n'ubutunzi bw'ubuntu bwayayo yatanze isabagire niki isabagire yo mana we ayo yatanze isabagi aho yatanze isabagi ibirundo byinshi byambo yabaye mwishi kuri twebwe mu bwenge bwose n'ubyitonzi ubwitonzi ubwenge bwose yatanze isabagire kuri twebwe hamwe n'ubwenge bwose atari ubw'isi ubwenge bw'isi n'ubupfu kuri we kandi ubwenge bw'imana n'ubupfu ku isi ni nk'umurango n'ijoro kimwe ntigishobora kumvikana n'ikindi ariko iyo izuba ritanguye guseruka maze umurango ukaza ijoro risanzarira ahantu hose kandi iyo umuco w'ubutumwa bwiza utanguye kwinjira ibintu byose by'isi bitangura kuzimangana none bikora iki ikwiragiza umuco w'izuba ku bana bayo bagendera muri mpemu barongowe na mpemu w'Imana buzuye ubuntu bwayo hamwe n'ubwitonzi bwose n'ubwenge ugutahura n'ugushishoza kugira ngo bamenye uko bagenda ubibona nabi rero witondere ibyo ukora ukuntu namba ribi witondere n'ukuntu bye ubyegera ubwenge nkubwira ubwenge nk'ubw'inzoka ugutekereza inuma ibyo nibyo Yesu yavutse yo nukutunga nutuvunguka twinza habu bagenzi twoshobora kuguma ko gusa umunsi ku munsi sigitangaza ubwitonzi ubwenge yabiduhaye ku bwinshi yarabisutse sukuduha ku kiyiko ariko yafashe igipawa kinini yamaze abirungika gutya adahengeshanya yadusutse ko ku bwinshi ubwenge hamwe n'ubwitonzi bw'ubuntu bwayo ubuntu butangaje ukuntu ryumvikana riryoshe rero ahimana yadusutse ko ku bwinshi mu bwenge bwose ubwitonzi yatumenyesheje ibanga ry'ibyigomba yabwiye nde amadini ndabasabye bene data ntimwiyumvire ko ngaye idini ryanyu sibyo ngerageza kubabwira ko byari bibi mu ntango Yesu yavuze ati mugende muvuga ubutumwa bwiza Twara kiye maze dushinga madini iyo niyo mpamvu tuyafise tugenda dukurikiye ubwenge bw'umuntu iyaba karve yoshobora kuzuka yemwe hashize igihe gitoya narahagaze iruhande y'imva y'umuntu ahambaye ubuhindura ibintu ahambaye kandi niyumviriye nti mbega ukuntu yari umuntu ahambaye niko yarari yemwe si bi sinzo yari John Wesley kandi niyumviriye nti iyaba John Wesley yoshoboye kuzuka akapfa muri yimvu no munsi maze akabona ukuntu ishengero ryiwe rimeze yomara matwa n'izina ryiwe John Wesley yari umuntu yubaha imana igishirira cokowe nkuko yabyita John Wesley yari umuntu yera yizera imana kandi yayikurikira intambwe ku ntambwe ariko John amaze gupfa bavuze bate tuzoshinga shengero ya John ku buryo tutazokwigira tuzogira ishengero kandi tuzoryita ishengero metodiste kubera uburyo bwiwe gukwezwa kwabaye igikorwa cya kabiri cy'ubuntu rero bashinze ishengero kandi uno munsi abantu b'iryo shengero bahakana ikintu cyose John Wesley yakimbukiye John Wesley yigisha ugukira indwara kuvuye ku Mana John Wesley yizera umubatizo wa mwemuyera John Wesley yizera ugushumbushwa kose kwinywa ngabire John Wesley martelite benshi muri abo bantu bahambaye bavuga mu ndimi kandi barazisigura kandi uno munsi wovuga mu ndimi mu ishengero metodiste cyangwa ishengero luteriyano bo guterera hanze y'urugina nibiki neza mu gihe aho twotegerejwe kuba abana bari mu mwanya wabo nibiki bakiriye ikindi kintu kinaka kuko batazi ibanga ry'imana kandi ntibazokwigera barimenya mu iseminare reka ndabasomera ikintu kimwe mbega ni byiza cyane ni byiza cyane muze tuzingurure ndafise ikintu kinaka cyanditse ngaha turabe ukuntu Pawulo ubu ngaha nguyu umwigisha w'ubu butumwa tuje mu byakozwe n'intumwa 95 mu nota umwe mwumviritse ukuntu Pawulo yaronse kuguhishurirwa ibyashitse ibyo ari byo byose ubu mu byakozwe n'intumwa 95 dutangire gusoma gutya iri ni ishure ryo kuwiyinga none kuki none kuki tutabisoma mumenyesha igihe narenge munarengeje ariko Sawuli akigenda fura hagira yo urya mu Yuda w'izuru ryihese kandi w'ishavuri renze afitiye abigishwa b'umwami mihigo n'ubwicanyi ajya kumuhereza mukuru amusaba ivyete byo guha aba masinagogi i Damasiko kugira ngo niyabone abantu nzoja kubahiga ninashobora kubabona gusa mugenzi icyo nzobakorera murabona ninashobora kubabona gusa ariko yari yaratoranijwe mubwirwa n'iki yuko urya mudandaza w'inzoga wa kera ngaha atatoranirijwe ubugingo mubwirwa n'iki yuko irya maraya ya kera itokwigera inavugishwa mubwirwa n'iki yuko umuko kumukora mu ntoki gatoya no kumutumira ku ishengero bitotuma avamo uwera w'imana muri we hariya mubwiza igihe mubwirwa n'iki ko atariwe ibyo nibyo tutazi ariko icyo ni igikorwa cyacu umurobyi yatereye rusenga mu kiyaga maze agakwega yazanye ibikeri vy'imiserebanye ibitangurirwa vyo mu mazi n'ibindi bintu vyose ariko bimwe muri ivyo vyari ivi ntabwo yarazi yatereye gusa urusenga ivyo nivyo dukora raba Pawulo amusaba ivyete vyo guhaba amasigano dogi y'i Damasiko kugira ngo niyabone abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke abagore abajani Yerusalemu mu ngoyi mwene data nta kigongwe yagira maze ariko aragenda agira ashiki Damasiko haza umuco giturumbuka umukayanganira irya nino mbega haje umuherezi kwibaragabara umuhinga Phil Jones maze arabwira ati ukugenda ukunge n'uburambe bwo mu iseminari umwana nizera yuko imana yagukoresha mbega nticoba ari cyanditswe giteye ubwoba kubibona bagisoma nk'uko rero ntibifise icyo bisigura cya kimwe nka simvuga ibi mu buryo bwo gutembura nuko twebwe ibyo bimeze neza nk'icyo tubikura mu uyu munsi urazi inyoko yari umugore mwiza nizera yuko wova mu muvuga butumwa mwiza rabi byajitse maze ariko aragenda agira ashiki Damasiko haza umuco giturumbuka itanguri ye mubisiga byengu mucuvuye mwijuru umukayangari nirya nino yikubise hasi yumvijwe nimubaza iteriti Sauli Sauli mpigiriki aramubaza turinde ga mwami na watinije Yesu uri kurahiga kandi bireka goye gutera imigere maze ahinda gashitsi kandi aratangara avuga ati mwamushaka nkoniki maze umwama mugira ati va hasi ushike mu gisagara uzobwirwa ibyo ukwiye gukora Nuko abagabo bari bamuherekeje barabandanya maze babona umugabo umwe Ananiya hariya yareretswe ibisiga byenge byose kandi umutama Sawuli umuntu mubi cyane uyu Ananiya yareretswe yabonye mu nzu yiwe yari wavugishwa n'Imana ari mu nzu imwasenga maze arerekwa yari umwami yavuganye na wavuga ati hariho umuntu ariko aramanuka ibarabara hariya niwe impumyi w'impumyi bihagije kandi zina ryiwe ni Sawuli Sawuli w'i Taruso yavuze ati mwami narumvise ibintu bihambaye ndungike ndi umuntu mutoya ntundungike akumuronde Yesu yavuze ati ariko he mu nzira yiwe namweretse iyerekwa namwiyeretse mu nkingi y'umuriro namugize impumyi uko bishoboka kandi na yansabye ko ndamugira impumyi ko no kumutaba kuri imbere y'uko nshobora kumukuramo ikintu na kimwe urabona byansabye ko ndamukuramo teolojia yose yiwe urazi yari umuntu ahambaye muri rimwe muri arya mashengero ahariya yari afise ubwoko bwose bw'impa protomutindo ntiyara keneye kunonosora ikintu na kimwe ariko yavuze ati icyo byabaye ngombwa ko nkora ni ukubimukuramo byose nicyo cyari gikenewe ntikwari kumwongeramo ibindi ariko kubimukuramo niyumvira yuko iyo ariyo ngorane benshi mu bakuru b'idini bacu bafite uyu munsi kubibakuramo aho Imana ishobora kubashyiramo muhemu yera gukuramo aho yavuze nuko avuga ati mwama ariko uyu muntu n'umuntu ateye ubwoba yavuze ati ariko ehe ariko arasenga rero uraja kumanuka nibarabara rinaka maze ushike kwiribwa urengane ririga riba ibubamfu maze umanuke azoba hari inzu yera uduge maze uko ukomange kurunga aryamye nyene hariya mu nzu ntibigeze bamushikana harenza ho umurambike kw'ibiganza umumanukane kuruzi rw'idamasi ko maze umubatize mu izina rya Yesu ko ndakubwiye icyo ngiye gukora agiye kuzotegerezwa kubabazwa cyane kubwanje kuko ni ntumwa yanje kuba nyamahanga amen rero uburindira gatoyi mwami none no mugiriri heshuri no murangiriri heshuri ndababwira icyo tujya gukora muze dusoma bigaratia maze tubiraba icyo agiye igikurikira reka turaba bigaratia rimwe kandi dutangure ku murongo w'icumi maze tubona ishuri Paulo yagiyemo iye seminare ni byande biganza byamurambitswe ko kandi yo ibyanditswe byose ari garatia igice cya mbere kugira ngo ducungure umwanya reka dutangurira herekeye hindurwa ryiwe umurongo w'icumi mbega ubu n'ishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana canke se ndondera kunezereza abantu yomba nkinezereza abantu simba ndumugurano wa Kristo yo mana we noshobora kuvuga ikintu gitoye imbere y'iki ngaha bigaratia rimwe mfata igice cy'umurongo ngo ni ngo munani ni bangahe bazi yuko Pawulo ariwe yatumye abantu basubira kubatizwa mu izina rya Yesu ibyakozwe n'intumwa cumi n'icyenda atankeka yarabikoze muze dufate gusa ahejuru gato y'umurongo w'umunani naho yoba ari twebwe cyangwa umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye ubwo twabaraye arakavumwa ni hepa ure ni hehe waronse ubu butumwa bwiza Pawulo umurongo w'icyenda twavuze ubwa mbere kandi nongeye kubivuga nti ntiyagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwumvise mweme yarakavumwa naho yoba ari umumarayika mukuru yoba ari musenyeri naho yoba ari umugenduzi mukuru naho yoba ari umuhanga n'akananga atigisha umubatizo wo mu izina rya Yesu umubatizo wa mpemu yera atigisha ugushumbushwa kw'ingabire ukugaruka kwa Kristo ibyo bintu byose arakavumwa namba agerageza gufata rimwe muri iri jambo ngamaze akavuga yuko ryari iry'ikindi gihanyuma akaryigisha mu cyumviro twize ko mu iseminare nini arakavumwa reka tubandanye dusoma turabe ikintu Pawulo yarironse ko uko ndiko ndagerageza kubibabwira muri kino gitondo mbega ubuntu n'ishimwe ry'abantu ngomba cyangwa iry'Imana cyangwa isendonera kunezereza abantu yomba nkinezereza abantu simba n'umugurano wa Kristo ni gute noshobora kurindira ikintu cyose ni gute umuntu ashobora kugiye gukunda Imana hamwe n'umwigisha na cyane cyane yiteze gukora ikintu kinaka ariko yangwe n'umuntu abantu bazokwanka yemwe ba Yesu yavuze ati namba bampamagara mu atware w'inzu ni jewe mutwara hambaye kubaruta ni jewe nshobora gukora ibitanga ibitangaza byinshi kuruta hanyuma nkabikorana na mpemu yera kurusha mwebwe kuko mufise kunegesera kose muri cewe kandi namba bampamagara Belzebuli ni gute hano mwebwe bazobita aniko bazobita ariko bavuze bati ntimuze mwiyumvire ibyo muzoba muriko muravuga kuko si mwebwe muzoba muriko muravuga azoba ari data ari muri mwebwe azoba bavugishije nimugumane gusa ni jambo hanyuma we igihe yarangiza kwandika igitabo yavuze ati umuntu wese azokura ku jambo na rimwe muri iki gitabo canke kongera ku mugabane we uzokugwa muri cha gitabo cyo bugingo imana idufashe kugumana naryo byukuri ubu murongo kuri kirareka nsoma burero nsome nihuta ariko ndabamenyesha ubwubu batwara mu rubanza ndabamenyesha bene data ku butumwa nabwavuzwe kuri jewe si ubw'abantu Dero sindu metodi mu batizo mu presbyter cyangwa umu metopande kote cyangwa ntibyavuye ku muntu cyangwa kuko nanje ntabwo hawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe sinabironse buvuye ku muntu ni mwisemye cyangwa mwiseminare cyangwa si kumwigisha si ku by'umumana ku ishuri w'inyifato sinabironse muri ubwo buryo sinigeze navyigisha muri ubwo buryo sinigeze nabironka muri ubwo buryo ntibyaje bigana iwanje muri ubwo buryo byaje gute none Paulo sinabwigishijwe ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye igihe Kristo yanyihishurira ari ako yari umwana w'Imana igihe yankingi yamanuke kuri je urya munsi navuze nturinde ga mwami yavuze ati ndi Yesu ubu ngiye kubereka icamushiki kiye rero netse ubunamba umuntu afise uburambe bumuha imyaka 10 kugira yigi kigiri kini yindi myaka 10 kugira yige ikindi kintu kandi muri ico gihe yaragiye nimwitegereze nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabyigishijwe ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye mwumvise ingeso zanje nari mfise nkekera nkiri mu idini ry'Abayuda narumwigisha hambaye ye narakironse yigishijwe na Gamaliyeli umwigisha mukuru bari bafise muri ico gihe nibangaye bazi ko Gamaliyeli yari umwe mu bari bahambaye abigisha ahambaye ngo mugenzi inyigisho z'Abayuda zaje yemwe nari narazize nari nzu kuvuga nemera z'abatumwa zose n'ibyo bintu byose murabona nari nzu kuvuga ibisabisho byose byo mu gitondo hamwe no guhezagira murabona ingene nahigishe ngero ry'Imana birengeje hari tikiza Yesu kuntu nagerageza guhagarika urya mu wabera bikumbagaza hasi murabona nari mbere mu idini ry'Abayuda nari umuntu ahambaye yemwe nari byukuri narabandanije naraberetse ukuntu nashobora kuba negura kuko nije Stefan n'ibindi bintu byose nakoze murabona uko nakoze Yesu urugero y'Abahama akane mu bwoko bwacu narushije benshi bo mu bo twarukanye kuja imbere mu idini ry'Abayuda kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo atwarajwe n'abasekuru ubu mwibuke ese ijambo ry'Imana imigenzo y'abantu data imigenzo y'ishengero mu yandi majambo nibaza ko nari umu metodiste gushika ku musokoro nari umu batiste gushika ku musokoro nari umu pentekoste gushika ku musokoro nibyo nshaka kuba uw'Imana gushika ku musokoro ego nibyo murabona ni byiza cyane imigenzo y'aba data ariko igihe byahimbara Imana yo oh Paulo ngahuraje yashitse kuruto kuruhande kuva mu nda ya mama yanzanye no muri iyi si kandi yampamagaye kubwo ubuntu bwayo guhishura umwana wayo muri jewe ibyo bimeze gute mpemu yera muri jewe byahimbaye Imana kumfata we yashize ku ruhande kuva mu nda no kumba umukungira umwana ariwe mpemu yera mu ishusho ya mpemu muri jewe kwishura ubwiwe muri jewe yo mana we nini nabaza ko nshaka gusemerera gatoya gusa Ela bareka ndakubwire mwene data igihe byahimbara Imana yo haleluya igihe byahimbara Imana data wimborerwa mama imani guhezagire mama simvuga ikintu na kimwe kiri kuri wewe ariko mawe atarazi byinshi by'Imana nk'uko urukwavu rutomenya ibirato byo kugendera muri shereki ibyo ari byo na data yisanga arambaraye mu ibarabara yaborewe kandi nta n'ibirato nagira byo kuja mu ishuri n'imishatsi miremire igwa ku izozi kandi bose baranyanka kubera nari uwo muri Kentucky ngaha muri Indiana kandi uko uyo ukuntu byanshira kuraba ariko byahimbaye Imana Amen. Ariko byahimba Imana we yashitse ku ruhande kuva mu nda ya mama ko yoshobora guhishurira umwana wayo muri jewe mukungira umukozi wayo w'ijambo yo gumana neza naryo yo kwerekana ukwerekwa ibimenyetso twumiza n'ibitangaza kandi yo mana we murabona ico yari kwaravuga byahimba Imana gukora ibyo gute mwumviriza neza guhi fata umurongo wa 16 guhishura umwana wayo muri jewe kuburyo no shobora kumwigisha mu bapagana ako kanya sina hanujishengero sinigeze nja kumusenyera inumwe no kumubaza ico ntegerezwa gukora sinigeze nja kuwinyama na maraso wari we wese idini rya riryo ryose cyangwa ikindi cyari cyo cyose kindi sinigeze ngira icyari cyo cyose mfana nabo sinigeze mpanutse winyama na maraso nta nubwo naduzi Yerusalemu kubaherezi bakuru bera na bene da badata bera nabo bose maze mvuge nti ubu murazi na ronsi yerekwa none ntegerezwa gukora ibyo nabonye umwami Yesu ahezagira mwiyerekwa yavu bavu wogize bati vangaho wewe niki wewe uwera wikumbagaza hasi yemwe nibiki byagushiki oya ubwa mbere nari impamvu nari mfise impapuro z'umutsindo zabo nategerejwe kandi Pawulo yavuze nga ndashobora kubibereka mu byanditswe kuko yavuze ko yotegerejwe kwibagira ikintu cyose yigeze kwiga no kugiharura kwari ubupfu ko yotegerejwe kumenya Kristo gusa yo sinigeze ndugiye Yerusalemu kuri barya barabigishwa imbere yanjye ariko nagiye muri Arabia maze nsubira i Damasiko kandi nyuma y'imyaka 3 natutse Yerusalemu kuri aba Petero kandi aye iwe mezi 15 kandi nkuko tubandanya dusoma we n'intumwa Petero ntibigeze babonana mu buzima ntibigeze bamenyana ntibabona nyimbona nkubona ariko igiye baje hababuhuriye hamwe bigishije ubutumwa bumwe nyene Imana irafisi ishure murabona ngahari Petero yari ahagaze ku munsi wa Pentekote avuga ati nimwihana umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera Filipo yavuze ati yo ese ingene ari ibyicubahiro ntegerezwa nanjye kugira icyo nkoze amanuka nahamagariwe kuji Samaria yaramanutse hariya kandi agenda ashinga intaye mu nzira icyambere umuntu arwaye yaraje amurambika ku ibiganza maze atangura gusimba no gutaragurika ama yavuze ati Imana ihabwa icubahiro ngibyo yatangiye kugira ikikorane kinini yavuze ati mwese mukeneye mpemu yera yavuze ati icyo mutegerezwa gukora mutegerezwa kubatizwa mu izina rya Yesu rero yarabajanye umwe wese hari amaza arababatiza mu bose mu izina rya Yesu yavuze ati ingo Petero ubarambike ku ibiganza ubumaze baronke mwemugera Petero hejuru mu nzu kwa Koronelio cyo kimwe ya Paulo ntibyari bwigere anamubona cyangwa ngo yumve ikintu na kimwe kuri we ariko biciye ku nkombe z'ikiyaga za ruguru Yefeso matsabona bigishwa bamwe yabonye umuvugabutumwa w'umubatiste nico yari Apolo umunyamategeko yakijijwe n'umunyabwenge w'umuhinga afata isezerano rya kera maze akemeza ryisunze ko Yesu ari umwana w'Imana ego mugenzi yari umuntu umunyabwenge kandi bariko baravuza karuru banezerewe Bibiliya niko ivuga musome igice cya 11 nani cyacu minica cyangwa byakozwe n'intuma maze murabe namba atari byo baranezerewe baratamba muri mpemu kandi biruka hirya no hino murabizi Pawulo avuga ati ariko mwarahawe mpemu yera igihe mwizera hanyuma no kuri mwebwe bene data bababatise mugerageza kwinjiza ibyo mu mihogo y'abantu hanyuma mukavuga ikigira ikinyaco cyavuze ko mwararonze mpemu yera igihe cyane kuva mu cizera ndabasabye munzanira ikigira iki ndafise ubwanje ikigira iki nyaco ndafise ururimi rw'igisiriya hamwe n'igihe burayo nya naco kimwe cyose muri ibyo kivuga kiti mwararonze mpemu yera igihe mwizera kubwo kwizera twarabatijwe ni ukwizera ku mamuma amarasa kozi cha kuko itangi kimaza maraso na gucungura amaraso arakoza ni gutucungurwa kugukwizera waracunguwe kandi ni kugukumenya mbere ku Imana byatumye guhamagara uracunguwe kandi amaraso ashiraho imponga na gutuma uguma wera kandi kubwa mpemumwe ubatizwa muri mpemu yera mu gufatanya kwabizera mu gufatanya kwa mpemu yera kurongogwa na mpemu ukakora ibimenyetso n'ibitangaza nimurindire tuzobishikira turindire ikintu ginaka igiye gitoya gusa natwe tuzobironka ndabyizera tuzobironka nababwiye ko mpama garira muri uno mwanya sivyo byarashitse gusa ndabiraba gusa gusi jambo rimwe canke abirarenga gusa ni gatoyi akagakiza kaguma igiye kingana gute igiye kingana gute nubwoko kibwagakiza aribwo kuva kwishengera uja kurindi ukuva reka tuzingurure mu baheburayi 9:11 akanya gatoyi gusa kugira turabe igihe gafata mu kanya gatoyi gusa nimuzingurure mu gitabo cy'abaheburayo maze reka turabe igihe akagakiza gafata igihe gafata murabo n'ubwoko bw'agakiza ubwo aribwo reka dusome abaheburayo 9:11 ariko Kristo amaze kuza umuhereze mukuru w'ibyiza bizoza ca mu ihema rirusha ryarindi kuba irihambaye ry'itunganye rwose ritakozwe n'intoke bisobanura ubu uyu ni wa mwigisha nyene Pawulo murabona ritari ryo mu byaremwe by'ubu mu byaremwe by'ubu kandi amaraso y'impene cyangwa amashuri siyo yamushikanya hera cyane ariko yashikanywe nagiwe maraso rimwe gusa inshuro zingahe rimwe ahera yirongeye ugucungurwa indwi imwe ugucungurwa umubyura umwe kumeze gute ugucungurwa kw'ibihe bidashira ijambo uguhoraho risigura iki muri Kristo inyuma naho nizereye nta muntu ashobora guhamagara Yesu Kristo atari kubwa mwemuyera ku bw'ibyo hari ubwoko butatu bw'abantu abatizera abigira bizera n'abizera ariko abizeye ubugingo budashira barinjiye mu birimba nimufata ihema rya kera n'iki kintu cya mbere bakora binjiye mu bidimba abanyamahanga igikurikira cyari giye ecaniro cy'umujungu aho babogerageza bagerageza ikimazi mu kigarigari cy'izahabu igikurikira cyari ukwica ikimazi maze amaraso akatonyanga ku gicaniro hanyuma rero imwe mu mwaka aroni yasizwe yo niki n'ubumote bw'ishurwe ry'ijaroni hamwe n'amavuta y'agaciro barishizemo bayasuka ku mutwe wiwe akamanukira mu mpuzu ziwe mwitegereze ukuntu uyu mugabo yategerezwa kuja inyuma y'ibihuzu rimwe mu mwaka atwaye amaraso ku gicaniro cy'umutemere wo guhongerwa ko hanyuma yafata inkoni yiwe imwe rimwe mu mwaka hanyuma agaca yibagira igihe basubira inyuma y'ibyo yaba yarakomantaye inkoni ya kera yari inkumbure yari amaze imyaka 40 mu bugaragwa iryamitse mu kibanza ca kera nimwitegereze igihe bafataga amaraso yisezeye n'amaraso yaba yasizwe kandi yari afise impuzu zaba zifise udukengeri dutoya umukomamanga w'inkengeri hanyuma uyo muntu yagenda ukuntu igihe cyose cashingura ukuguru maze akagenda nk'uku hanyuma agatera intambuko bavuga bati uwera 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 niwe mwami uwera 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 niwe mwami uwera 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 niwe mwami yohoho mana we niki ndiko ndavuga ko nimumwumvirize Branham Tabernacle murafise iryo bakwe igihe umuntu rimwe yasizwe na mpemu yera kugira cika umwana w'imana mu muryango w'imana ashirwe mu kibanza ciwe na data maze ashirwe mu gikorwa hanze hano mu ntumbero y'ubugingo bwiwe canke icy'Imana yamuhamagariye intambuko ziwe zitegerezwa kuba uwera 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 niwe mwami uwera 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 yo utegerezwa guhindukira kuri iyi hanyuma ube uwera 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 niwe mwami yo utegerezwa kwizera ibyo amakuru yavuze byose iki ariko uwera uwera niwe mwami reka ijambo ryiwe ribi rya mbere reka ribi ico kintu riri ryibide reka ribe mu mutima wawe intambuko zawe zitegerezwa kuba mu ijambo uwera uwera niwe mwami yo nambu zoza hano nzokubwira icyo wokora tuzokira idini tugushire mu idini uzoba umuntu ahambaye uwera 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 niwe mwami uwera uwera wera niwe mwami ukubandanya ntibiza n'ubutandukane n'ibyo umuntu avuga hamagarize bande ivugirize kuri aya mabande kora ibi kora ibi kora biriya kora biriya bindi uwera 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 niwe mwami amaraso yawe uyahanze ikaruvariyo kandi nta kintu kiguhagarika urugendo rwose mu buzima bwawe ugendera mu nzira y'ihoro y'umwami urobanuwe amavuta y'agaciro winjira hera hera amen byiza kabisa.
Amen. Amen.
Paul said he didn't get it. Bivuye ku muntu rero niki yavuga inyuma mu bigaratia icigwa cacu itwatiye ibanga ry'ivyigomba. Ivyigomba nibihe? Itwatiye ibanga ry'ivyigomba. Mwebwe mwandika umurongo w'icyenda. Ubu ngira nihute hanyuma mpeze ibi kuko turiko turacegwa. Iyo ijambo ryose ni iyo ijambo ryose ni akavunji kinzahabu. Urashobora gusa kurifata ukagoma. Uri hanagura, urashobora kwimba ndashobora, urashobora gufata rimwe muri aya majambo ya hariya, urafata mu itangu ya hanyuma, uri hanagure, uri tore mu kuvayo hanyuma, uri hanagura ubugira kandi urashobora kuritora mu barewe hanyuma, uri hanagura ubugira kandi igihe ugeze mu byashyiriro Yohana izoba ari Yesu. Amen. Urashobora kuri hanagura uko ushoboye rizoba ari Yesu igihigege igihe igeze mu byashyiriro Yohana. Na koko yavutse ati nduwa amyeho ndiho kandi nduwugira ze ndi munago wo kugishitsi da Dawidi ikinyenyeri cyo mu gatoro turu ndi arufa na omega ndi ni a na zede mu ndome z'ikigiriki ndi na ze ndiho ndi byose muri byose nivyo kandi ndi mutima nayo narapfuye kandi mpora ndi mutima ibihe bitazoshira mfise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu yo mana we akavunjigiza habo kose utoye ngahanyu mukagatangura kugahanagura kihanagura rimwe na rimwe muri Yesu. Rero hinge gusa gatoyi hanyuma turatura turahagarika rero nikiye turindiriye nibiki mwebwe ngaha mwikoraniro murondera ni ntumbero yabyo isiri ahishwa niki ni kuki igisasu ruhonya ngana kimanitswe izomurekire na atome nibiki kandi yo byose ni kuki zungi zingurura mu baromu munana kanya gatoya rindiriye ibi byose birindiriye iki ngiki abaromu igice cy'umunana yo mareka ndatangura gusoma yo nshaka kuvuga munani reka dutangure n'imiburi icende murongo w'icumi n'icenda hanyuma dusome gusa ngaha tu kugira ngo tubibone tubiryoshe nibyo ndazi aho mugeze nivyiza abaro mu gice cy'umunani ndizera ko nda agezego mugenzi igihe cy'umunani hanyuma reka dutangurire ngaha ku murongo wa cumi n'umunani reka dutangurire gusa ku murongo wa cumi na kane.
Romans the 8th chapter, I believe I'm right now, yes sir, the 8th chapter, and let's begin here about the 18th verse, let's just begin the 14th verse.
Abarongorwa na mwemu w'Imana nibo bana b'Imana nivyo kuko mutahawe mwemu y'ubujango mwongere gutinya. Yo sinzi ko noshobora gushira amanga namba shobora gushira amanga ubu nushira amanga kubyo ubusa suko je nashize amanga ariko nuko we yashize amanga jewe ndi muri wewe ubu murabona. Yemwe muravuga muti nimba ndi muri we rero mwebwe abapresbiteriya muvuga muti hatwama twavyizeye ariko ubuzima bwanyu buremeza ko mutavyizeye gusa mubayeho ubuzima buba yabayeho mwizera bwa butumwa nyene yigisha. Muravuga muti ababatiste bavuga bati nibyo ndizera umutekano w'ibihe bidashira hanyuma mukaja hariya mukanywa isigareti hanyuma mukiruka mu ntambo n'abagore bagata bagakata imishatsi yabo bakisiga amarangi mu maso hanyuma muga akora ibyo ntazi ibyamwa byabama bigaragaza ko mutizera igihe ndabivuga mbega urizera gukira kuvuye ku Mana. Yo umuhinga Jose yavutse ko ari ukuri ibyo byari mu minsi ya kera. Rero mwandyaryamwe ni gihe kibazo mufise mwana wizera ibinyoma muri kure y'ubutumwa bwiza ku buryo bicika ubucafu mwahagaze kwibarabara niri natabyuzuye ivyo ndo kwiyarara ririko rirasha mbega ntimubona ibyo yavuze yuko impemu yose yatura yuko Yesu atambaye umubiri ni impemu mbi. Bibiliya yavuze yuko Yesu Kristo uko yararejo niko ari n'uwo munsi niko azokwama ibihe bidashira ibyo yavuze kiriya gihe niko ari n'ubu niko amen ametse igihe cyose mwumve gusa kuko mutahawe impemu y'ubujango mwongere gutinya ariko mwahawe impemu yo rero mumaze gucika abana b'Imana ni byiza mumaze kugirwa abana b'Imana mushigwa mu kibanza cyanyu rero niho muca mutahura inyuma yuko urubanza rutangazwa maze mushigwa neza mu mubiri. uri umwana neza cyane umukobwa igihubutse ubugira akandi uko uko niko kuvuka ariko ubu wafashe igihagararo cy'ikibanza cyawe ntitwahawe impemu y'ubwoba ngo twongere gutinya ariko mwahawe impemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo aba data bisigura ngo mana yanje ni byiza mpemu ubwiwe abwiririkanya ni mpemu yacu ari cyabona yuko turi abana b'Imana bigenda guneza gute muvuga muti Imana ishimwe haleluya ntibimbabaza jewe ndi umwana w'Imana hanyuma musohoke no gukora ibintu mukora mpemu w'Imana azokora ibikorwa by'Imana Yesu yavuze ati munyizera unyizera ibikorwa nkora nawe azobikora murabona murabona nimba umuzabibu ukura hanyuma ukama umurwi w'izi w'umuzabibu hanyuma igikurikira kikazana umurwi w'indimu hari ikintu kitagenda neza ngaho murabona nishengero ry'ingurukizi n'umuzabibu w'ingurukizi umuntu w'ingurukizi nimba umuntu w'idini rinaka ari uw'idini hanyuma bakiyitabonye n'abakristo kandi ntibafise mpemu yera kandi bafise inkomezi za mpemu n'ibindi bintu byose ubu nimba musohoka mukavanga hanyuma mugakora nk'umurwi w'ababorewe kubera ko gusa wavuze mu ndimi narabonye amadayimoni avuga mu ndimi ko mugenzi narabonye batamba muri mpemu no gusemera no kuvuza uru no kuvura ufuro akumunwa n'ikintu cyose n'ibyo byose narabonye ibyo ndi sindiko ndavuga kuri ibyo ndiko ndavuga ku bijyanye na mpemu w'Imana mpemu byiwabyirikanya ni mpemu yacu ari cyabona yuko turi abana b'Imana Kristo namba tubabazwa nyanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe niyumvira yuko imibabaro mwumvirize gusibiyo nimba ibi bitari byiza niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa muri twebwe kuko ibyaremwe byiteze
for the earnest expectations of the creature it calls here got a little word there a little margariti
bivugwa hano hariho ijambo ritoya hariya cyanditswe ritoya hariya ibyaremwe nibyo mu kigiriki byitezwe ibyaremwe birindiriye ukugaragara kw'abana b'Imana ibintu byose birindiriye iki ibyaremwe byose birindiriye iki ukugaragara kw'abana b'Imana birindiriye ishengero ribe mu kibanza cyaryo ninde yari umwana w'Imana igihe Adamu ni hehe Adamu yaganza isi we yaganza ku isi uko niko ntiyari ela hanyuma Elohim yari Yehova murabona ibyo ni ndi Imana kandi naremye bato gatoya munsi yanje akandi ndabaha kuganza kandi mu byo bagaba ukuganza kuri bo n'isi umuntu yari afise ukuganza ku isi kandi byaremwe byose birindiriye ukugaragara kw'abana b'Imana yo turiko turitegereza kuza kwa karoru hore kwigihe cinganji y'imyaka igihumbi igihe umwami wacu yahezaga iwazoza no gutwara umugeni wiwe arindiriye yo isi irikwira niha iririra uwo munsi wo kurekurwa kwiza umucunguzi wacu azogaruka ku isi mugira kandi uko ni ukuri barindiriye Imana igerageza gushyira ishengero ryo mu kibanza cyawe kumwerekana ubwiwe kuronka ibyo ashobora gukorera mu ibi ngibi ngo nguyu mpemu wanje ariko aratemba yisanzuye yuko ndashobora gukora ngaha ariwo nk'ubundi ngaha haruguru no kumushyira mu kibanza ciwe ndashobora kumushyira mu kibanza ciwe akubwirwa abana b'Imana gushyirwa mu kibanza cyabo akugaragara kumusohora no kushyiraho umunsi mukuru kuriwe kumugendera hamwe n'umumarayika akumubwira ikintu kinaka ubu nimba yavuze kuri ubu nimba ariko rigana ikintu kinaka ntizokunda rero ibyo ntibizokora twararonse byinshi muri ibyo ariko nshaka kuvuga ukugaragazwa kw'abana b'Imana igihe Imana yagaragaza ubwayo igaragaza ubwayo hanyu ikamurunga ikakani arabandanya hanyuma icavuze n'ukuri icakora agaragaza Kristo mu muciro ubanza gute ku muntu kukuntu agumana n'ijambo muri jambo ryose murabona uko niko mumenya abantu bose niko kumana n'ijambo nimba bavuga bitajanye n'ijambo nta bugingo muri bo niko bibiri yivuga murabona mubareke ubu mureke dusome rero dutegerezwa guhagarika kuko umwanya wacu uri kurahera n'ibyiza ku murongo wa 10 ku murongo wa 9 ahubwo yatwatiye ibanga ry'ibyigomba mu kutugira abana bayo nk'ubwo byayihimbaye ikabi ibi yabigabiye kera muriwe yabigabiye ibi ubwiwe imbere yuko isi iremwa nibangahe babitahura murabona yuko mu bubwiriza Yo mana we turagarutse ubugira kandi hano yo reka 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 tubarenga murabona ububwiriza bw'ibihe bukwiriye muri zere by'ububwiriza bibiri yirabivuga ububwiriza bw'ibihe bukwiriye ukunengesera kw'ibihe niki habayeho ububwiriza rero habayeho ububwiriza bw'ibyagezwe cya Mose habayeho ububwiriza bwa Yohana umubatizi habayeho ububwiriza bwa Kristo habayeho ububwiriza bw'ugutunganwa n'ikwishengero habayeho ububwiriza bwa gutangwa kwa mpemu yera ubu n'ububwiriza bwo kugirwa umwana w'Imana icyo isi irindiriye kumuha kandi gihe ububwiriza bw'ibihe bidebe ushitse kandi igihe ububwiriza bw'ibihe bukwiriye uko n'ukunengesera kw'ibihe niki igihe abapfuye bazozuka igihe indwara zizorangira igihe isi yose izohagarika kuniha ububwiriza bw'ibihe bushitse mwitegereze ibyo by'ingene izogenza byose igihe gikwiye gishitse gukoraniriza byose muri Kristo. Ntimunezerewe azobigenza gute akoraniriza ibintu byose muri nde winjira muri Kristo kubwa mpemu umwe twese twabatijwemo umubiri umwe kandi uwo mubiri n'umubiri wande waramaze gucika urubanza yafashe urubanza rwacu rero turi iki igihe mbonye amaraso nzorengana igihe cyose yitegereje umubiri hariya aho wicaye hariya ariko amaraso ndimwo hariya bigenze gute mpemu yera carengana guziyo mana we zinge nizogenza byose igihe gikwiye gishitse gukoraniriza byose muri Kristo biri mu ijuru rero nimba mushaka kuvuga ivyizina turaza gutangura ubunyene mu mwanya umuryango wose uri mu ijuru witwa ngo iki umuryango wose mu isi witwa ngo iki hari abagore beza hana abapfasoni beza bya nyabo habatunze hariho muka Branham umwe muka William Branham n'umugore wanje turatahana muhira murabona abasigaye mujana n'abagore banyu hari ishengero rimwe rizima ry'Imana nzima yitiriwe izina ryiwe yuzuye impwemwe n'ibyo simvutse sinshira iteka ibikorwa byiza sinshira kwiteka ibitaro byabo n'ibintu byiza bakora nibaza ko ari ibintu byiza cyane n'imihezagiro y'Imana ku bakene bihanganira ubuntu sinshira kwiteka ibyo bindi bintu byose bakora ni byiza ntacyo bitwaye n'amadini yabo akomeye n'amamiliyoni y'amadolari n'opfuma mbona ibyo akuruta abasuma mbona ku mfuruka igihe icyo cyose atankeka ndabubaha nkabigisha bahagarara kuri ya rutari ariko kubijyanye no gukoraniriza hamwe ku iherezo ry'ububwiriza bw'ibihe bizorindira ukugaragara kw'abana b'Imana no mu rugo ubwiriza ashobora gukoraniriza bose hamwe abazanywe bose muri Kristo. Kristo niki ni bangahe tugera muri Kristo we gute abikora into ba mbere igice cya 12 kuko muri mpemu umwe twese ariho twabatijwe mu mubiri umwe ari we mubiri wa Kristo twagizwe abasangira impano zose n'ibintu byose byafise n'ibyo kandi si yose iri kwiraniha irira irindi iri kugaragara kw'igihe Kristo n'ishengero ryiwe bazoba umwe ibyingene izogenza byose igihe gikwiye gishitse gukoraniriza byose muri Kristo ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi kandi n'ibiri muri we mu isi n'ibiri muri we muri we twaronkejwe ishampu yo mwene data nevine umbabarire kubona mfashe uyu mwanya nda iryo jambo ishampu yo bitegeretswa yo ndazi ko ni mwene data wo mu muryango ndizera yuko mukwije mu mutwe nda sinibaza yuko nsara ariko yo mana we iki ishampu twaronkejwe ishampu umuntu munaka yategerezwa kubasigira ikintu Imana imbere y'ukuremwa kw'isi yabasigiye ikintu izina ryanditse mu gitabo yuko igihe umwagazi w'ina yo kwishwe wo mumenya yo reka tubireke tubibikire iri joro reka tubandanye dusome akanya gatoye mana we Manawe tuza gushikira gute umurongo wa gatatu ijoro cyangwa igice cya gatatu ntiturakuramo n'imirongo ine cyangwa itanu muri byo reka twegereje gusozera ariko ndabisoma gusa hanyuma ndabireke muri we kandi twarose inshamvu tubaye gute ni gute turonke ishampu twayironse gute kubera twitwaye neza ni gute twaronse ishampu kubera twari twaratoranijwe amen mwebwe bene data mwizera umunyateolojiya w'umudagi ndazi ko ari bibi cyane intumbero yanjye si yo kubabaza ariko biraryoshye cyane kumenya ko mwamwa mwaraburonse mwaraburonse mwene data ngo gusa ntimububona nubwo ari uko murabufise murabona byose bimeze neza murabona byose bimeze neza murabona ariko yo ariko ni byiza cyane kubyitegereza yego nk'uko ibyo mwene data Neville yavuze kubijyanye n'ahantu kubera ibyo kwinezereza ejo teri ntambwe kandi uzunguru kucu rabi cutora ego mushingana ni uko ikigiza mwe mugera w'Imana ni ntambwe yacu kutubwira ibyo twabonye murabona murabona ishambu yo mana we twari nubwo ko buhe bw'ishambu atwashiriweho kera nk'uko iyo yabigabiye ikora byose nk'uko imigabo yo mu mutima wagiri igihe yari mbere yuko aba papa mbere yuko aba imana mbere yuko aba umukiza mbere yuko aba ubukiza indwara mbere y'ibi byose yaratoranije yashyize izina ry'umwagazi w'intama mu gitabo maze aritegereza kubw'ukumenya kwiwe ubwa mbere kandi yarabonye izina ryawe maze aryandika muri ico niki kandi nyuma y'igihe gito turaza ku isi tuvuka ku babyeyi b'abanyabyaha dutembera mu isi murabizi ikintu cya mbere mwomenya ubwo nyene nku rijya Yahudi mutafisi zuru Edgin Higera Paulo murazi kandi yariko arabandanya akora kandi ikintu cha mbere hari ikintu cavuze hano muvuga muti yo aba data hano turatanguye kehuza murabona yaradutoranije kuronka ishambu yacu muri wivyo twari twaratoranijwe murabona twarabirazwe imbere yuko isiremwa murabona yo kubwo umugambi wiwe no gukora nk'uko ubugombwa nk'uko igomba nico byo cyane akuba imana n'umukiza muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri mumaze no kumwizera ukuri ninde Yesu n'ukuri ukuri k'ubutumwa bwiza n'ubuhe butumwa bwiza hariho ubutumwa bumwe abigaratiya rimwe bavuga ngo naho umumarayika yoba barira ubutumwa bunyuranye arakavumwa ubu ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu ese ubundi nta bundi buhari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu tubuye gukirizwamo ariko mwizina ryanjye yo jewe muri we mumaze no kumwizera ni mwugo no mwashizwe ku kimenyesho yo mumaze kumwizera ni gute dushobora kubicako tunyarutsa mwene data reka tubirekire ijoro mubivuze ko iki yo mana we sinshobora kuja kure cyane kurota ibyo reka tubirekire ijoro sinshobora kureka iryo jambo ishigwe ko ikimenyetso ni gute mwinjirwa ramwo murabona ishamvu kubwo gutoranywa nara ratswe ikintu kinaka ishampu igihe hategerezwa kuba umuntu munaka yansigiye ishampu kuki muvuga muti Yesu yabasigiye ishampu ndabasabye imbabazi Yesu ntiyigeze ansigira ishampu Yesu ntiyigeze abasigira ishampu yaramanutse gusa maze ariha ishampu yawe yabazaniye ishampu yanyu ariko izina ryanyu ryari ryarashizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isi ishirwaho Imana yabahaye ishampu ya Imana yanyu yamyeho ubwa mbere Yesu yari cyagutse benshi nguko ko bagerageza kubisigura Imana ivuga iti rero hari abantu benshi bazimiye nta numwe muri bazorokoka hanyuma nzobarungikira Yesu kandi nkumbura zo muntu munaka amurungi yamugirira impuhwe kandi amenye yuko nakoze nawe azorokoka yo mbega ubuntu sino kwitwaritse gukora akazi kanje muri ubwo buryo naho ndabyitwaramwo nabi rimwe na rimwe murabona simbashaka kubibona nkuko Imana nayo ni gute Imana n'ukumenya ibintu imbere y'igihe kwayo yarabonye neza ubuzocungurwa n'utazocungurwa yarungitse Yesu gucungura abo yari yaratoranije Pawulo ntiyari yaravuze ku murongo imbere ati nk'uko yadutoranirije muri we itanguriro ry'isi ritarashyirwa iyo niyo mpamvu yacu Imana yaradutoranije kandi yaretse Yesu araza amazi aturihira igiciro kubera iki akubwo guseswa kw'amaraso yiwe ntaca twaharugwa ko nta kintu na kimwe mwokora ariko namba kuko namba dukora ibyaha bigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya ukuri ntihabahagise igihe kimaze kishica rero hariho haho muhaguruka ubugira kandi mukavuga muti gute ku byereke ibyo mwene data Branham ariko mwibuke murabona amabaze guhabwa kumenya iby'ukuri ntibigeze kubahabwa ukuri bahawe kumenya ibyago murabona ntibishoboka kuri abo bigeze kumurikirwa bagasangira mpemu yera bakumva ubushobozi bw'ijambo ryiza kabo bizera ku rubibe bagarutse hanyuma benshi cyane baranyandikiye amakete kuri ibyo abo bizera ku rubo ku rubibe barangiye gushika guhariya Yosuwa na Kalebu bagiye hariya hariya kuki ubu tugiye kubyita mpemu yera kirya igihugu hariya ngaha bagarutse ngashanye ngahejuru tuvugiye ko hari mpemu yera kandi bagarutse ngaha murabona hariya niho hari isezerano riri hariya yemwe namba borungika batazi icumi icumi muri muryango ku buryo twese imiryango twashobora kumenya ishambu yacu iyo ariyo aho twese tuzoshirwa hariya aho tuzoshirwa rero sinzo rungika batazi bose bashitse hariya bati yo mana wewe yatwa kwitwa abera bikumbagaza hasi kuva icyo gihoya nitwoshobora gukora ibyo murabona Yosuwa na Kalebu bavuze bati ndaja kuraba uko bisa rero baje ngaha kandi baravye hirya no hino mana hageze hariya baca umukama munini yawe imizabibu yawe maze baragaruka bavuze bati mugenzi ni mwiza gusa ngiye mufate mikeya muri yo ni mwiza byo kuri yo ni byiza ariko yo murabe nitwoshobora kubikora kugwanya yo madini manini ya yose ibyo bintu binini yayo nibi cyane ntidushobora kubikora oya mugenzi wari we wese nitutsobikora yo mugenzi kandi batangure kuvuga bati yo mutse dusubire ku nkono z'inyama zo muri Egiputa twotegerejwe kuba twaragumye hariya byari kutubera byiza tugumye hariya ntidushobora kubikora ibi nzi inzira iraga cyane turazi kutoshobora shobora kubikora ntidushobora gukora biriya umutama Kalebu yavuze ati mugume hamwe mwese yose yavuze ati muceceke mwese mureke mvuge ikintu kimwe yo yemwe yemwe ntidushobora kubikora yo ntibwo bishoboye yemwe nimba notegerejwe guhera ikarata yanje umunywanyi mwene data Branham nimba ntegerezwa kureka imi eshatsi yanje kure nk'umugore ashaje sinzi gusa ibyo nokora nimba ntegerezwa gukura ibutura yanje dadada yewe sinobishoboye gusora bizi hanyuma nimba notegerejwe guheba amatabi yanje nimba ari ugukora ibyo yemwe bantu bakarorera umukengeretse mwacunguwe gose sinshobora gusa kubikora Yosuwa yavuze ati yo ni byiza haleluya turashobora kugifata byari bike bari itegereje ibisagara binini byari bizitiwe hanyuma Yosuwa na Kalebu bari itegereje isezerano Imana yatanze gumana ijambo utaravye ico uri gumana ijambo kuko Petero yavuze ati mwihana umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kuko isezerano ryanyu igihe gihugu cyasezeranye n'abana banyu n'abari kure bose uko umwami Imana izobahamagara ntimureke ibi bibabuza amahoro mukurangiza ntimubikore murabona hariya mwebwe abapiligrini Holiness n'abanazarayo mwaje mukwezwa muza ngaha hantu aho mwoshobora kubona inzabibu hanyuma murahindukira musubira inyuma murabona ibyabaye iyo niyo ngorane ntimwigeze mwinjira mu gihugu nimunyereke umunazarayo cyangwa umupiligrini Holiness uwari we wese muri bo ku rubuga uwo munsi afise ibikorane byo kigira ingo byo gukiza ingwara hamwe n'ibimenyetso n'ibitangaza bikoreka nimunyereke umwe mwagiraniye imyumvikano na Egiputa musubira ku nkona z'ibitunguru sumu mwahagaritse ekadeshi barine yuko n'ukuri mwitegereze hanyuma mureka mureke ndabahagace kanyuma mubaheburayi igice cya gatandatu kuko abamaze kwakigwa n'umuco murabizi neza nimba mutari mubizi mumenye rero murabona bagatamira ingabire iva mwijuru mugatamira murabona abantu baca mwishengera hama bagahindukira bakavuga bati murazi bobaye ari bezi byo byobaye byiza byobaye ari cyo kimwe ariko ndakubwire bisabwa kwizera kwinshi kugira ubikore bagatamira ingabire iva mwijuru hanyuma aka akiyumvira maraso y'isezerano rya mwejeje kwari igihumane nk'akarero muvuga butumwa nyina wiwe amurungitse ahantu hana akavuga ati numva mfise umuhamagaro wo kuba umukozi w'Imana neza cyane ikintu cya mbere cyo gukora ni ukujya njya kumesa mukunzi wanjye kandi ndakurarungika kwiga ikintu cya mbere kibi atigeze akora ni ukuri baraza kugerageza gukura muri we iby'Imana yamushyizemo byose hamu rero nimurabe neza kuko namba ducumura n'ibigirankana ducumura n'ibigirankana inyuma y'uko twahawe kumenya ukuri kose twaramubonye kandi tukamenya ko Bibiliya ivuga ko ari uko yararejo n'uyu munsi ariko ari narizo azokwa azokwa mibihe bidashira murawe no guhabwa kumenya ibyo kuri mukubona akandi tugaca duhindukira tugahakana maraso igisezerano umuntu avuga ati yego jewe ndize yima manu manu mumana ni vyiza cane murateyi intambuko ya mbere ndize yukwezwa ni vyiza muri murubi kurubibe mwaje gushika ngaha muriteguye kwakira mpemu yera ariko muraraba kandi mukavuga ibintananana naco ndiba iyaba no kwitwaye nkuko sindabizi murazi kungene bitamwe nabo bantu sinzi ko noshoboye gukora ivyo bintu canke ntobishoboye oya ndizera gusa ndabandanya maze nkiyunga murabona kandi murazi bishika yavuze ati ntibishobora kako bo kwigera binjira baracumuye ku buryo igihe cy'ubuntu cabo carenganye bibiliya niko ivuga ndazi yuko ivyo bigoye ariko bibiliya yavuze iti bamaze gutamira ingabire iva mu ijuru maze baga asiribanga amaraso y'isezerano bavuga bati nizeye ukwezwa ubuzima bwiza gusukuye bwera atankeka ariko wewe igihe wabona umubatizo wa mpemu yera n'umubatizo w'ibyo bintu ibindi bintu byose byo muri bibiliya none wakoze iki wafashe amaraso y'isezerano wejejwemwo nk'ikintu gihumanye n'igiki mwisi cya kutuganye gushikariya ewe muntu iki n'igiki cyakuzaniye cyakubujije kuba umunyabyaha mubi n'igiki cyakuye icyaha mu buzima bwawe kunywa itari kunywa inzoga abagore n'ibindi byapfuye mu buzima bwawe bitotegerejwe kuba hariya n'igiki cyakoze ibyo amaraso y'isezerano hanyuma mwaraje muregere bikwiye kugira ngo muhonje ku mizabibu yo mu kindi gihugu none mugira isoni ubutumwa bwiza mutinya idini ryanyu igihe imana igira imbabazi yego mugenzi mwafashe amaraso y'isezerano nk'ikintu gihuma kandi yakora naho biri uko ibikorwa by'ubuntu ntibishoboka kuri we kwigera yinjira muri icyo gihugu n'igiki cyashitse ndababaza ubu ndi umuntu akoresha ibigereranyo kandi n'umuntu wese azi bibiliya n'umuntu akoresha ibigereranyo mbega umwe muri abo bantu yigeze ashika muri icyo gihugu cyasezeranywe nta n'umwe muri bo ninde yabikoze ninde yagiye hariya abo babanje kugenda baragarutse maze bavuga bati dushobora kugifata dushobora kuronka mwemugera kuko imana niko yavuze petero yavuze ku munsi wa pentekote ati nimwihane maze mubatizwe mu izina rya yesu kristo mubone kuronka mwemugera isezerano ni iryanyu ni iryanje ndashaka kubikora ni iryanje isezerano ni iryanje murabitahura rero isezerano ni iryanje ndaryakiriye ni iryanje atankeka ni bo byo bari bo bonyene yovuga uti ariko mwene data Abrahamu mwizuka ntibazoba hariya yo ntibazoba ngo ya mugenzi yesu yarabivuze bavuze bati kandi wigira wewe ubwawe mukuru nka mose yavuze ati wari wabonye Aburahamu rero yavuze ati kandi Aburahamu yari yarapfuye kandi nturengeje imyaka 50 none wavuze ko wabonye Aburahamu yavuze ati imbere y'uko Aburahamu abahoje ndiho ayo mana we iyo ndiho ya maruki akubi imana y'ibihe bidasira shejo haheje cyangwa ejo hazoza ndiho murabona imana ya marikubu Elohimu ndiho yarafashe bari bagiye kumwica rero yavuze ati yemwe baso bariye mana mu bugaragwa imyaka 40 imana yagwishije imikate yari ivuye mwijurira abagaburiye arabagaburiye baja ku ishengero kandi barabanywanye be beza bishengera imyaka 40 mutamakazi mawe yafiriye neza muri ishengero n'ikindi cyose abada tabariye mana mu bugaragwa imyaka 40 yesu nawe yavuze ati kandi ba bose barapfuye gupfa bisigura ugutandukana n'imana kw'ibihe bidashira bose barapfuye ariko jeho ndababwira ko ndo mutima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru imbere y'imana umuntu niyarya kuri uwo mukate kubwamwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshigwa muruvu ntazobona uvu kandi nzomutsura ku munsi wihere yo mwene da si igitangaza subi igitangaza 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 mbega yesu wacu subi igitangaza amaso yarabibonye amatwi yaravye ijambo ry'imana ryafashwe ku mabani mbega yesu wacu si igitangaza ibyo si nibyo turabona mpemu wiwe kumenya ibiri mu mutima y'abantu ariko aragendagenda hagati muri twebwe turamubona akora ibitangaza ibimenyetso n'utwumiza turamwumva biranditse bivuye neza na neza mu ijambo ngaha kandi murabona kwemezwa kwaryo gitumbere yarya yo mana we amaso yarabibonye amatwi yarabyumvise ijambo ry'imana ryafashwe ku mabande mbega yesu umwami wacu si uw'igitangaza muyindi minota ibiri cyangwa itatu hanyuma haca haba igikorwa cyo kubatiza mu mazi ngaho ubu rero kuri abo bagomba kubatizwa abagore nibaje kuri uru ruhande hanyuma abagabo kuri uru ruhande nuko abagabo ngaho ibubamfu kuri uru ruhande n'abagore kuri uru ruhande hari habacike bacu barindiriye hariya n'ijambagwa byabigenewe nuko hariho umugabo cyangwa umugore ngaho muri iki gitondo kandi yemeye akize ijambo ry'Imana hanyuma kwizera akw'Imana igumye isezerano ryayo rivuga ko umuntu niyihana ibyaha byiwe byose muri ico gihe amaraso ntacyo arashitsa oya no kwizera Imana gusa rero Imana iriko irabahamagara gusa iti kuguhamagara ico nico kiriko kirakorwa ubu sinigeze mbatizo emwe namba noshoboye byonyine gutangura gusa gukora ibitandukanye ibyo ni iby'ukuri gutangura hanyuma munyuma muzokora gutandukanye mumaze gutangura murabona mutegerezwa gusubira inyuma gutangura ngo muravuga mutemwe sinari bwigere ndabibona gutya rero mwene data w'igishyiro ngomba munyereke icyanditswe kimwe aho umuntu wari we wese nibyo nerekane kuva mu myaka 31 y'igikorwa ku isi yose imbere y'abasenyeri n'abandi aho umuntu umwe y'umwe yabatijwe atari mu izina rya Yesu Kristo kandi abatari babatijwe mu izina rya Yesu bategerejwe kuza bakabatezwa ubugira kandi muri iryo zina Imana ntarindi izina yigeze igira atari rimwe kandi izina ryayo ni Yesu yari umwana wayo yatoye izina ry'umwana wayo Imana ariko Yesu ku mubiri yari umuntu ibyo turabizi yari umwana w'Imana yari yashyizwe ko yanyegejwe rero ntitwizera iby'idini byaho ri neza abantu bavuga ko Imana imeze nk'urutonde rwawe twizera yuko hari uburyo butatu bw'Imana uburyo butatu bw'Imana Imana yiyerekanye ariko hari Imana imwe murabona ariko no kuri twizera reka ndabivuge gutya twizera ko Imana yabayeho mu buryo mu bikorwa bitatu yari ifite igikorwa ku isi mu gihe kinaka ubu rero mwebwe abapfasoni muri kuri uru ruhande hanyuma abagabo muje kuri uru ruhande bakeneye kwitegura ariko baritegura kubw'igikorwa cyo kubatiza muri uru mwanya nuko Imana yagize ibikorwa bitatu kimwe muri ibyo cyari kuba data cyangwa kwigaragaza data ikindi cyari kuba umwana hanyuma ikindi cyitwa mpemugera ujya munsi n'ikindi hegiye gikorwa data ariko ari yerekanamo uyu munsi mpemugera n'ikihe yari kwaya muri kahise Yesu yari kihe imbere yaho ariko yari Imana imwe sibyo ni data umwana mpemugera ibyo bitatu ibyo bikorwa bitatu by'Imana imwe Imana imwe ariko ubu data si izina sibyo nashaka kubabaza ikibazo harya nashaka kubereka Matayo 28:19 aho Yesu yavuze ati mugende mubwire amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data rero nshaka kubaraba ukungene muzi ibyanditswe byanyu mumbwire ni naba ku muru hanyuma arababwira ati mugende muje mu mahanga yose mubwire abaremwe ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa azokizwa utizera azotsindwa n'urubanza ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera ni bazosenda amadayimoni mu izina ryanjye kuko nukuri bazovuga indi misha bazofata inzoka rero ngira ndabadondagurire Matayo rero nimwumvirize ndasabye umunyabwenge w'akahise uwo ari we wese rero ibi biri ku mabanda ibi bica ku isi yose ndasabye umunyabwenge wakahise uwo ari wewe sazana icyanditswe icyo ari cyo cyose mu byanditswe cyangwa kahise umurongo ari wo wose wo muri kahise werekane y'ukumu poro tuba ari we wese umuntu uwo ari we wese yigeze abatizwa mu izina rya data umwana na mpemugera kugeza ishengero akatolika
ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost until the Catholic Church ordained it in
Katolika ribitegetse mu nama rukokoma yinikaya rero ibi biri ku mabande bica ku isi yose bisigugwa mu ndimi 37 zitandukanye nzokurihira itike yo mwibahari uko nukurida data umwana na mpemugera ni kinyoma imyizerere y'ubu bweshi ya Katolika kandi si umubatizo wa gikristo nibyo Luteri yaje wuzanya ukuye mu ishengero Katolika hamwe ni katikisi mu Wesley arabyakira hanyuma arabandanya ari kwikini cyo gihe cyo kugaragara kw'abana b'Imana aho amabanga yari yarahishijwe kuvisiremwa ategerezwa guhishijwe iki gihe niki ego mwibuke ntihigeze kuba umuntu muri bibiliya abatizwa mu izina rya data umwana na mpemu yera mu kiringo cy'imyaka amajana tatu inyuma y'urupfu rw'intumwa ya nyuma nta wundi yigeze abatizwa mu izina rya data umwana na mpemu yera bari bafise nasomye byose ba data b'imbere ya nikaye inama y'inikaya hanyuma kandi inyuma y'ibyo bagize ico bise ishengero ro Kristo gisi yose hanyuma bari tunganyamwo idini baca bakwegeramwo akunguva abantu bose ari ryo ryari shengero katolika ijambo katolika ubwaryo risigura ici isi yose ishengero ro Kristo yisi yose isi yose ishengero rimwe ry'utu isi yose akandi ubu Kristo babukwegegwamwo abantu bose ku nguvu muri bwo basubije hasi Venus bashira hejuru Maria bakuyemwo Paulo cyangwa Jupiter hanyuma bashiraho Paulo bi bahajira pa bi racari by'igipagani navyo ishengero katolika ryavuye hariya kandi nyuma y'imyaka amajana bafise urukino ruriko rubera irwisi viru bubwa rubiben hur bari pfuse urw'ibyagezwe baryisubiye ibyagezwe cyo haraciye igihe gito yese iyo bakuramo na rimwe iyo baba barabishobora muri ya myaka igihumbi n'amajana atanu y'igihe cy'umwiza ese hamwe bo yicishamwe imyaka igihumbi n'amajana atanu y'uguhamwa kwe n'igipaganaho binjiza abantu ku nguvu kubica bakabanda gandagura bakabamanika babo bohera ibimasa ku maboko kumwe n'ikindi kurundi hanyuma bakabategesha gusoma umusaraba batavyemeye bagaca bakubitwa bya bimasa bikurikira kimwe ikindi hirya naragiye muri Suisse ndashira bima ibimambo baba hagarika ko hanyuma baba bakaba ata bakaba kata indimi baka babita barozi n'ibindi uko dukuri bintu akandi byo mpemu nyene ni iriho uyu munsi nitegeko gusa rigumiza hasi murindire gusa ironka uburenganzira bibiliya ibivuze ko murindire gusa gushika yerekana amabara ya ironke akaryo mutegerezwa kuyitora ubuvuba kuvyonzi murabona izotorwa izoza nta buryo bwo kuyigumiza kure buriho itegerezwa kuza uko no kuri itegerezwa kuza iri kwiraza rero niyaza mwebwe muraba gusa ariko mwene data ukeneye kumenya kino kintu ndatu nuwo nizeye haleluya mubandanye mushikamye murabona nibyo harumwanya ho umwanditsi gihe nabwiye umwanditsi ram bibiliya ya ram salam saho yaraba akabona kijya kimenyetso cha kera cy'Imana neza na neza uko nyene utuburungu dutatu turimo navuze nti ibi ni biki yavuze ati iyo ni Imana mu bikorwa bitatu navuze nti kurya kwa data umwana na mwe muyera yaraba ndavye yavuga ati byuze iryo navuze ego mugenzi yavuze ati nabonye kurya kumenya amabanga yo mu mutima rya joro niyumviriye ko wari umuhanuzi w'uhorana navuze nti Imana iheza gira umutima wa yamfashe ku rutugu avuga tubundazi ko ariko bibi yavuze ati abanyamerika ntibazi icuri cyo yavuze ati ntibanazi imbere na kimwe yavuze ati bariko baragerageza gufata igitabo cy'uburasirazuba ngo kikugira igitabo cy'uburengerazuba mbere ntibazi bibiliya yabo yavuze ati ntarindi zina yahawe munsi y'icuru ntarindi zina ku muntu wese yabatijwe yategerezwa kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo ntakini icyo abapersona batatu mu mani imwe kiriho kandi uyo ni mwene data ramsa dogiteri ramsa umusiguti wa bibiliya na ramsa ariwe umugenzi wanje ezunova nabarya baserukizi ibihugu byabo kwise nibindi yankukikuje amaboko yavuga ati umunsi munaka muzo kurasa bazo kurasa kubera ibyo ariko yavuze ati wibuka abo bantu bose bapfa kubera impamvu no shatse akuba nko mu gihe cha Petero yaterwa mwibohero hari umuhungu umwe mutoya hakirya hariya kandi ntiyari atekanye hari mavuga ati yo hari kihe kibazo yavuze ati murazi ko mugira mugende kwishwa Petero yavuze ati yego yavuze ati rero muzogupfa muraja gupfuna munsi yavuze ati yego yavuze ati rero bari ntabwo bamufise yavuze ati utegerezwa kuba umwe muri ruba abarya bitwa abakristo yavuze ati ego hayavuze ati habaye iki hanyuma amubwira yicaye hasi hanyuma amubwira inkuru kandi uko byabandanya aca hasi avuga ati bandanye yaba nari nitegemvya kino gitondo nari kugenda hanyuma mbe umunywanyi w'amadini yabo hanyuma n'abandanyo bandanya kubahura abona yaba nari nitegemvya ariko natanguye hanze y'irembo gigi sagara kandi nabonye uwo umwaza yinjira natahuye yuko yari ari we yavuze ati mwamuri ngiye he yavuze ati ngiye gusubira kubambwa ubugira kandi yavuze ati nasubiye kuza ubwo nyene bavuze bati ninde yitwa Simoni Petero yavuze ati ndi ngaha bavuze bati twiteguye kubgawe yavuze ati nabarindiri yacaragenda uwo muhungu yamukoze kurutugu mazavuga ati arindira gatoyi Simoni ndakiri iyo mana nanje kandi ubu sintinya rero ibyanje ige kuigumya bwo igumya bujojo tamarase ko bujojo tamaraso ubu butumwa bwiza bwa mpemu buraye bujojo tamaraso amaraso yabigishwa bapfiriye ukuri ubu butumwa bwiza bwa mpemu yera bujojo tamaraso uwa mbere yapfiriye uwo mugambi wa mpemu yera yari Yohana umubatizi ariko yapfuye nk'umugabo hanyuma haza umwami Yesu baramubamba yigishije yuko mpema zokiza abantu ibyaha hariho Petero na Pawulo na Yohana w'Imana batanze ubuzima bwabo kugira ngo ubu butumwa bwiza bushobore gukayangana batanze amaraso yabo nk'abahanuzi ba kera kugira ngo ijambo ry'Imana ry'ukuri rishobore kuvugwa mu kuri hari ubugingo bwo munsi y'igicaniro busemerera buti nikihe kingana iki kugira ngo umwama hana bakozi abakoze nabumviriza ariko hagiye kuzoba abandi bazotanga amaraso y'ubuzima bwabo kubw'ubu butumwa bwiza bwa mpemu yera n'umuvutukura bujojo tamaraso ego bujojo tamaraso ubu butumwa bwiza bwera bujojo amaraso amaraso y'intumwa zapfiriye ukuri ubu butumwa bwiza bwera bujojo tamaraso icyanditswe kimwe imbere y'uko tugenda babaza Petero na izindi ntumwa bati bagabo bene data mbega tugire dute kugira ngo dukizwe Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose bazohamagarwa n'umwami Imana yacu umwami abahezagire mu gihe tuva mu nzira mushobora kuraba umubatizo nk'uku